mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo. Ingabire y'Imana ihishijwe bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 25 kwezi kw'12 umwaka w'1960 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana ibahezagire. Byamari byiza kuza mu nzu y'umwami, byiza cyane kuruta umengo muri ibi. Ni Noheli n'umwaka mushasha n'iminsi yera. Umenga bifise umuhezagiro udasanzwe bidusigurira, kandi nk'uko tuni bibi cyane gusa ko tudashobora kuronka iyi Noheli umwanya wose abantu bakuzunguriza ibiganza bavuga bati umwami aguhezagire. Ibyo ni byiza, ndakunda kirya kintu kimwe cerekeye Noheli. Rero nari numvise umunsi mwo kuraba ibirori watanzwe ndibaza wo kuwiyinga mu ijoro. Umwami abishatse ndaja kugerageza kuba ngaha rero ku munsi mukuru wo kuraba, kandi nshiremo umwanya wanjye namba umwami abishatse kubafasha kuvuga gatoye ku cigwa kinaka co kuwa gatandatu za mu ijoro, kandi kuwiyinga mu gitondo mu bisanzwe n'ishuri ryacu ryo kuwiyinga tumenyereye. Kandi kuwiyinga mu ijoro ni gikorane cy'ubutumwa bwiza. Rero ego isangira kozanya ibirenge kuwiyinguza, ibyo nivyo uburyo bwiza bwo gutangura umwaka mushasha. Nyene isangira kugira ukozanya ibirenge. Ubu ndashaka gukora ibitangazo yuko ndiko ndasaba ko igikorane gitoya c'abantu bakenka abungere gusa n'abunganizi babungere b'irishengero, abajejwe imibereho y'ishengero n'abadiakoni b'irishengero. Niyumvira ko ari vyiza kuri twebwe guhurira hamwe rimwe na rimwe, kandi no kuraba uburyo umwami aturongora. Kandi benshi hariya hariho ibintu bitoya biza nk'ibyanditswe mwobona vyoba bigoye, kandi ntidushaka bimwe kuvuga co kimwe ahantu hose, kandi dushaka guhurira hamwe. Ndashaka ko mwebwe abungere n'abunganizi mu bisanzwe mwene data Neville yoba hari na mwene data Donald ngaha, umwe mu bunganizi bacu na mwene data Snelling wo muri mwene data Strika ngaha, umumisionari wacu n'umudi mwene data n'umwungere mwene data, abantu batandukanye ngaha mwene data Parnere, kandi murazi abunganizi baribo ngaha mwene data Junior Jackson aturuka muri New Albany, hamwe rero n'abadiakoni n'abajejwe imibereho y'ishengero. Ndababwira icyo nifuza ko mukora muri iyi ringa riza, mushake urupapuro rutoye maze mwandike ko ivyiyumviro canke nzobabwira ku vyanditswe canke inshinga nimwe mutegerezwa kujamwo iyo mushobora kuba mutazi.
Scriptures are some duty that you have to attend that you might not know. Like a trustee would say,
and nkuko ucejwe imibereho y'ishengero yovuga ni iyihe nshingano yanje nk'umudiakoni muri uru rubanza ruvyutse. Kandi umwungere yoshobora kuvuga ati muri iri jambo ngaha ndabona aho vyotegerejwe kuba naka na naka, kandi sindaritahura neza ukuntu turyigisha. Kandi mubishire mu vyanditswe n'ibindi. Rero mu bihe byose mwene data wo namba mubishaka kuko ari ruhande yanje, kandi mbuno nyene mumaze kwandika ivyanyu, kandi ningoga uko mushobora nzobinezererwa ku buryo nshobora kubidondera mu vyanditswe. Turaja kuronka ibi atari nticari gikorane ca bose, ubucari ca bungere gusa, kandi biri shengero n'abadiakoni n'abajejwe imibereho y'iri shengero. Kandi ivyo biraja koza kuza ubwo nyene nyene ako kanya tuja gushobora kubinjiza, hanyuma tuzotangaza iri joro igihe hatari ko harabere bikorane ngaha. Kandi rero tuzovyitwarira iki co gihe. Niyumvira ko coba ikintu ciza mwene data Neville, iyo abo bene data mwebwe mwese abungere n'abandi yuko tegerejwe kuja hamwe muri ubwo buryo dushobora kuvuga co kimwe ahantu hose. Murabona turabizi, kandi rero ivyo bizofata kwa kwibande, navyo ibibazo vyacu n'inyishu zacu bizofatwa kwibande, kandi umwe wese yogira ibande ku buryo mwoshobora kumenya gusubira kuyivuza mu gihe habaye ikintu kinaka. Ikibazo kinaka kije vyoshobora kuba inyungu kwishengero canke umuntu kanaka yovuga ati yemwe ibi tuzosubira inyuma maze turabe ikiri kwibande cavuzwe. Turamaze kugira amabande ya burya bwoko kandi ubudufisa abajejwe imibereho y'ishengero bashasha ndibaza uno mwaka n'abadiakoni bashasha n'abandi kandi dukunda kubaha amabwirizwa kuri ibyo kandi uyu mwene data mutoyo n'umwe muri bene data bo ngahi Seresburg mwene data Wirarkazen mu muho ubutumwa bwavyo namba mushaka kuko aracari mutoye mu mwami kandi namba aba bantu bakiri batoye ndibaza boshobora gutsimbatara murabona ico njaka kuvuga kumenya gusa ukuntu tuguma ko kandi ibibazo bitoye bibaza mu vyiyumviro mu gishingo cyo kwirukira kwishamira inaka muze tuje hamwe maze turabe vyari byo hamwe igihe tu ibikorane byacu bihambaye biri hamwe igihe amashengero afatanirije hamwe nkuko twari tumeze mu gihe gihitiye rero twomenya rero gusa ico dufata n'ico tuvuga gusa ico dukora dushaka twese kuvuga rumwe rero tuzotahura ubu ikindi no kwifuza kuvuga nkuko mwene data Neville yavuze neza turabifuriza ivyiza muri aya makuru muri iki gihe cyo gufatanya muri iyi minsi yera n'ibindi kandi rero abashika agufata uyu mwanda ashaka gufata uwo mwanya kugira ngo nangaragaze umwe wese muri mwebwe ukuntu ndabakengurukira kubera utuganuke n'amakarata ya Noheli n'ibintu twaronse muhira tankeka ndabashimiye n'umutima wanje wose atankeka byatugiriye ikimazi muri iki gitondo igihe ndafise umuhungu muto yaracari muto yibikuye kugira ngo ashake igiti cya Noheli kandi turagifise mu cumba kandi muri iki gitondo ngiye munsi hariya nasanze utuganuke twinshi tuvuye mu ishengero ryanje ngaha n'abagenzi banje bavuye ahantu hatandukanye bari binjiye babishira munsi y'igiti kandi nta majambo mfise yo kubagaragariza icyo ukuntu netserere umwe wese muri bo kandi Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane niryo sengesho ryanje kandi ubu kandi kuri twebwe murazi ukuntu vyomera ntidushobora kurungi kutuganuke kuko ntoronka yo mahera menshi murabizi ndonka amadorari ijana kundwi kandi mfise umwanya munini ya n'abagenzi nk'imiliyoni icumi atankeka vyoba bigoye kubazunguruka ariko turabakengurukira n'ivyiyumviro vyanyu kandi ndazi neza ko mutahura rero ntimwibagirira ijoro ry'umwaka mushasha ugiye kuza yo ndibuka ibirori byo gukesha vya mbere nigeze kugira ngaha muri iri shengero ndibaza ko atanumwe ngaha vyibuka ariko iryo ryabaye ijoro umwami yakuye ubwishime mu mwungere wanyu rero turarindiriye igishika ibihe ivyiza ico gihe kandi ubu imbere y'uko dusenga ndifuza gusoma igisomwa cy'icigwa cyo muri rino joro kandi nari meze nk'umuntu yari ko arivugana uno munsi natangaje yuko nari ngiye kuvuga kuri twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko none twaje kumusenga iri joro ni naza kuba ndi ngaha icyo cyumvikana nk'ikintu menyereye kandi umugenzi wacu mwiza mwene data Sotman ngaha umwe mu bajejwe imibereho y'ishengero nariko ndamubaza kandi yavuze ati ndafise ibande yabwo mwene data Branham warabwigishije ahantu hanaka kandi umugenzi wacu w'igiciro mwene data Leo Mercier ngaha uvuza amabande yavuze atego nk'inshuro zitanu rero nabihinduye gatoyi gusa kandi mu gishingo cyo kwigisha twari twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko ndashaka kuvuga ku cigwa iri joro ca ingabire itekeye y'Imana ubu tugiye gusoma guhera mu butumwa bwiza bw'Uwera Matayo igice cya kabiri kubwo gusoma icyanditswe cya kabiri cy'Uwera Matayo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge bapfuye iburasirazuba baca i Yerusalemu barabaza bati umwami w'abayuda yapfutse ari hehe kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba none tukaba tuzanywe no kumushengerera umwami Herode abyumvise ahagaze kwa umutima nabi Yerusalemu bose akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko arababaza ati Kristo azovukira hehe bati ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya niko byanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda Nkuri mutoya mu baganwa ba Yuda kuko kuri wewe hazovuganza ni wazoragira abantu babanje b'Abisirayeli. Buno Heroda hamagatsa babanyabwenge mu mpisho abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umweti by'uwo mwana nimwamubona muce muza kumbarira ngo nanje nje kumusengerera. Nabo bumvise iry'umwami baragenda amazi iyo nyenyeri babonye iburasirazubira barongora irindishika hejuru yaho uwo mwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa kaneza kenshi cyane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe bikubita hasi baramupfukamira. Barumuri bisimbo byabo kandi bamushikanira amashikanwa y'izahabu imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herode, baca mu yindi nzira basubira mu gihugu cy'iwabo. Rero ndashaka gukura icigwa muri ibyiri joro canke atari muri ibyo, ariko muri iyi nkuru nyene muri Uwera Luka 2:7. Avyara umuhungu w'uburiza amuzingira ku impuzu y'uruyoya amuryamika mu bwato bw'inka kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Muze twunamike imitwe yacu bukubwa ijambo ry'isengesho. Mana yera kandi y'ubuntu, wewe waduhaye ingabire ihambaye kuruta izindi y'isi yigeze kumenya, umwami Yesu Kristo, tuje kuri wewe twicishe bugufi ijoro mu buryo bwo gukenguruka no kugaragaza bivuye ibyina muri twebwe ugusenga kwimbitse ku mutima wacu kuri wewe. Kubera iyi ngabire y'igitangaza ntacyo dufise na kimwe two gusubiriza mu nkoko. Kandi byari bikeye cyane wasabye gusuti, muze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, nanje nzokwikorera imitwaro n'ibyaha byanyu kandi ndabaruhura. Yo mbega ukuguza, nta n'umwe yoshobora gukora ibyo atari wewe Data, kandi turagukengurukira yuko wabidukoreye kandi turi byabona byawe muri iki gihe yuko ufata imitwaro yacu n'ibyaha maze mu gishinga ukaduha umunezero n'amahoro. Mbega ukuntu dukenguruka mwami y'imigenderanire y'ibwina ya Gikristo mu mitima yacu. Turanezerewe cyane kubw'ibi, turahimbawe cyane kumenya yuko tubaye mu gihe cya nyuma, igihe tubona ibimenyetso bigaruka nk'uko byari bimeze muri kirya gihe cy'ukwegereza kwiwe. Turacishije bugufi imitima yacu mu nyonga hawe wenyine icubahiro uhambaye. Reka mhemu waganze bidasubirwa ko mu mitima yacu mu buzima bwacu, kandi uduhe inkomezi kuva imbere ku buryo dushobora kuba abasabyi bawe muri iki gihe gihambaye kandi cy'umwijima isiri kwira ahangana na cubu. Turakweretse iki gisomwa cy'ijambo ryawe mwami kubw'iyi ntumbero imwe yuko muri ibimhemu yera ashobora kuzana insiguro yo bihagije iri joro nk'ubutumwa bwa Noheli ku bantu bawe barindiriye. Kandi turakurindiriye mwami keba iminwa ija kuvuga n'amatwi aja kumva, kandi utanga inkomezi no gushira inkomezi mu majambo asohoka kugira ngo bashobore kutuzana ku bwenge burushirije bw'umwami Yesu, kuko tubigusavye mu izina ry'umwami Yesu. Amina. Nanditse ibyanditswe byinshi ngaha byo kwisunga n'ibindi. Naratangaye jo mu gihe numva ivyo, nafashe urupapuro kandi aho biri ico isi y'urudandazwa yita Noheli idasanzwa aha baya mahera menshi yokoreshejwe kino gihe gusumba yigeze gukoreshwa mu myaka myinshi cyane kuva mu myaka myinshi heze kandi aha masinzi y'abantu yari yakoraniye Yerusalemu n'ukuntu harige gitoyi c'amahoro hagati y'abantu n'abayuda n'ukuntu mengo baretse ibishobisho byabo kugira ngo ingenzi zinjire muri icyo gisagara ubugira kandi muri iki gihe cya Noheli. Twaribajije kenshi impamvu iki gisagara Betlehemu cigeze gutoranywa nk'uko abo bantu baririmbye haraheza akanya gatoya uriya muntu n'umukenyezi wiwe n'abana kandi natangaye igihe nitegereje urya mukobwa mutoyi n'ukuntu yaguma mu mudi hakoresheje iki ikintu kimeze nk'umugozi w'inanga yariko aravuza kandi ukuntu urya muntu akiri mutoya gusa ariko yamara yagumanye umudiho gusa hamwe na canke gukora kuri iyi nanga ndibaza ko yitwa inanga ubu kandi rero nda niyumviriye kuri Betlehemu none kuki byashitse igatorerwa kuba ahantu ho kuvuka k'umwami w'abami kandi murazi Betlehemu n'ahantu hatoya igisagara gitoye cyane naribajije kenshi impamvu Imana itatoye ahantu basenga cyane kubera ibyo kubera iki kintu gihambaye cyabaye nka Silowamu Silowamu cyari ikibanza cya mbere ihema isandugu yashizwemo imaze kujabuka Yorodani cyanke Gilugali ikindi gisagara gihambaye cy'abasi senga canke Siyoni ku musozi ikindi gisagara gihambaye c'abasenga canke umugwa mukuru washizwe hejuru wa Yerusalemu hamwe n'abanyabwenge bacu bose n'abera bo mu gihe cyose ni kuki Imana itatoye Yerusalemu kuki yatora Betlehemu nk'umburumengo yoshoboye kuba yatoye ahantu hanaka kimwe mu bisagara bihambaye by'ubuhungiro coshoboye kurinda umwana wayo mu gihe ingorane yoshika ahantu h'ubuhungiro nka Ramoti Gileyadi ubwo bwari ubuhungiro buhambaye bwari bwarubatswe kugira ngo abantu bashobore kwirukira muri iyo minara Kadeshi cyari ikindi gisagara gihambaye cy'ubuhungiro Heburoni ikindi gisagara gihambaye cy'ubuhungiro kuko Imana itatoye Betlehemu ntoya maze rero kuko Imana yatoye Betlehemu ntoya maze rero ntitore ibi bisagara bihambaye kurusha kandi byari bifise amazina ahambaye kurusha n'amateka kurusha mu byamuhemu ariko murazi Imana ifise uburyo bwo gukora ibintu uburyo bwayo bwite bwo gukora ibintu neterejwe n'uko ibufise murabona rimwe na rimwe ifata ibintu bidafise amateka mu byamwemu canke bidafise amateka n'amakeye kandi nico gituma ari Imana ishobora gufata ikintu kinaka atari cyo kiri cyo maze ikagikuramo ikintu kinaka kandi ibyo nibyo bigira Imana nibyo bituma tuyikunda nibyo bituma twebwe abantu baboro tuyishima kuko burya naho twebwe aboro tutagira amateka ya marima ishobora kudukoresha ibintu bihambaye iramutse idushize munsi y'uburongozi bwayo Yosuwa birumvikana niwe yarongoye abana b'Abisirayeli akagabura ubutaka kandi uyu muryango wa Yuda wahawe uyu mugabanaho Betlehemu iri hakaba ari hariya mu mfuruka yo mu buraruko bw'intara ya Yuda agace gatoya kagenda kameze nk'akagomba kuba ijinga ritoye kandi aho hantu iyo ntara nini ya n'igihugu cyo mu uko cingano ahantu hari ingano nyinshi aho bari mingano na sayiri nyinshi kandi umwe mu bahungu ba Kalebu yashizeho kandi ashinga iki gisagara Salumoni niryo zina ryiwe yari umwe mu bahungu ba Kalebu namba mushaka kubiraba ndiko ndasimba byinshi muri ibi byanditswe ariko ndabona bamwe muri bene data bariko barabyandika mu ngoma ya mbere kabiri cumi na gatandatu vyongeye mu bisanga muri Matayo rimwe gatanu kandi aho bo we yashizeho kandi ashinga iki gisagara gihambaye cari gisagara gito ariko kirahambaye kubera ibintu bihambaye vyashikiye iki gisagara nk'uko nama ndabivuga si ishengero rihambaye n'Imana ihambaye mu ishengero si umusozi uhambaye wera n'impwemu yera hambaye yari ku musozi ese umuntu yera n'impwemu yera mu muntu murabona uko niko igisagara cari kimeze utegere ucici icitu ucitegereza cari gitoyi kandi ahanini kiri mu kiyaya kandi nticari giteye igomwe cyane abantu baho bari bakeye kandi n'uyu munsi niko biri ariko byatumye mwe nuko Imana yagitoranije kugira ngo igikoreremo ikintu kinaka n'ibyo nkunda ikintu Imana itoranya ntacyo bitwaye uko coboneka kose ku bantu kazima gusa Imana yagitoranije Rahab umumaraya twese tuzi neza we nk'umukobwa akiri mutoyi yashizwe mu ibarabara na nyina na se batizera bamushitse mu ibarabara kuko yari mwiza kandi yari uwo kubinjiza mariza mahera mu bumaraya kandi yamara muri uwo mukobwa w'ingeso mbi yashizwe mu ibarabara yari yarumvise yuko hariho Imana yishura amasengesho akanda akaryo ka mbere yaronse ko kwakira iyo mana canke kuyiro kuyikorera ikintu kinaka yaragikoze kandi Imana yarakoye ubuzima bwiwe yarokoye ubuzima bwiwe kandi kizase na nyina n'umuryango wiwe yakundanye n'umugenerale wo mu ngabo za Isirayeli tubisanga muri kahise maze arongorwa n'uwo mugenerale kandi ukureshanya kwabo kwari ukw'igitangaza amaherezo bagerereye i Betelehemu mu bacababayo kandi biciye muri uwo mugenerali yazanye isi umwana w'umuhungu wa sinshobora kwiyumvira ku itsina ry'uwo mugenerali bari ariko ndabigerageza niyumviriye ko nari mfise itsina ryewe ngaha ariko ntaryo mfise itsina ry'umuhungu wewe rero yari umuhungu wa Rahabu yavyaye kuruwe kuri uwo mugenerali itsina ryiwe ryari Salomoni si Salomo yubatse urusengero umwana wa Dawidi ariko ubundi ni Salomoni kandi uwo Salomoni yabyaye umwana w'umuhungu yitwa Bowazi kandi Bowazi yo twese tumenyereye iyo nkuru y'igitangaza ya Bowazi na Rusi rero murabona uyu mumaraya yari umunyamahanga kandi yari inakurutsa w'umwami wacu Yesu kandi byongeye igihe Bowazi umwuzukuru wiwe yaza akarongora Rusi umunyemowabukazi nawe yarongoye umunyamahangakazi bikaba byagize Yesu nawe umunyamahanga mu ruhande rumwe mu mvugo yo ku isi rero igihe babyara umwana wabo izina ryiwe ryari Obedi kandi Obedi yabyaye umwana w'umuhungu kandi izina ryiwe ryari Isayi kandi Isayi yabyaye umwana w'umuhungu yitwa Dawidi ibi byose byabereye muri Betelehemu ntoya nibiki ibisekuruza by'umwami Yesu kahise kiwe abo bantu bahambaye bamwemu bariko birengagiza canke abiyita abantu bamwemu kandi ni kubw'iyo mpamvu nyene Samweli umuhanuzi yarobanuje amavuta Dawidi ngo abe umwami w'Abisirayeli ahanye ni Betelehemu kandi muri Dawidi hazananye umwana hambaye we mwana wa Dawidi umwana yapfukiye mu bwato bw'inka butoya ku musozi ku ruhande rw'uburengero bw'igisagara naho kuri uwo musozi abamarayika b'Imana baririmba indirimbo yabo ya mbere ya Noheli ijambo Betelehemu reka turicagagure Bethe bisigura inzu Ere bisigura Imana Ereheame bisigura umutsima inzu y'umutsima w'Imana mbega ukuntu byari bikwiriye rero ku mutsima w'ubugingo uturuka i Betelehemu inzu y'umutsima w'Imana yo ni nkuri ryoshe bitegerezwa kuba byari nyuma gatoyi gusa y'igihe cy'umwiza kandi izuba ryari ryarenze nkumbura inyenyeri yari yazimye kandi umuco wurawe umaze nk'amasaha abiri yawazimye mu gihe ya ndogobwa ya ntoya yari kwirashira ibirenge byayo bitoya birushe hejuru inyuma y'umusozi mu burengero bw'i Betelehemu mu gihe yari abaho yashyira utunono twayo kuko umuzigo wayo wari uw'agaciro kandi Yosefu yari kwaragirongora yitonzaho ako kagwi ka batatu bakaduga umusozi canke bari bagenze umusozi wose baja hariya i Nazareti kandi yari arindiriye kwibaruka umwana uwo ari we wose nkumbura igihe carenze ariko ibintu byose bitegurwa imbere y'igihe n'Imana ibifataniriza hamwe kuzanira ibyiza bayikunda byari byarateguwe n'Imana yuko hotegerejwe kubaho umwami atagira umutima muri icyo gihe unyote w'amaraso Herode iby'Imana yari ibizi Imana yari izi ibijyanye n'amakori n'ingene ubu butegetsi bw'ibitugu atabyiyumviro by'imbabazi bwari bufitiye uwo mubyeyi w'umworo yari yegereje nyene kwitegurira kubyara umwana wiwe wa mbere mu minsi mikeya gusa ariko yategetse yuko bose botegerejwe kuza aho bavukiye maze bakariha amakori uko yoba ameze kose ategerezwa kuza uko biri kose Imana irabizi byose yari ibizi ibintu byose imbere y'igihe kandi irazi ibintu byose murabona kandi tuma byose bifataniza hamwe gukora ibyiza ako kagwi ka batatu ntaco kabivuga ko mu gihe baduga umusozi amaherezi inyuma y'uwo kuniha kwinshi ya ndogoga ntoyi ndashobora kubo abona nk'uko bohagaze hejuru ku musozi aho baje bapfa ku ruhande rwo mu burengero baje i Nazareti baza hariya kandi nyuma yaho bashikiye hejuru ku musozi kuraba mu kiyaya aho Betelehemu ntoya yari amatara menshi yaraka abantu benshi barahakoraniye bava hariya i Galilaya hose kugira ngo baze aho havukiye hariya Betelehemu no mu ntara hose kugira ngo batozwe amakori y'ubutegetsi bw'Iroma uko byaba bimeze kose bari bagundanye inzira yose abarwaye n'abakenye abari ku bitanda abanyamibemba bagwaye kanseri aboro ibimuga badadara impumyi bose bategerezwa kuza kuko byari itegeko ry'ubutegetsi kandi Herode yari nyuma yavyo kandi byategerezwa gukorwa kandi mu gihe ako kagwi kacu gatoyi gahagaze hejuru ku musozi hategerezwa kuba hari igitandara kinini yagishashe hariya kandi ndashobora kubona Yosefu amuterura mu bwitonzi mu maboko yiwe kandi amufashe akururuka iyo myumbu kandi amutereka iruhande y'icyo gitanda maze iyo myumbu ibona kuremurukirirwa nuko Yosefu rero atera intambwe nkeya yongera imbere atera imbere arabe hepfo i Betelehemu maze abona amabarabara yuzuye abantu n'induru n'amatara yaka mu mabarabara n'urwamo rw'abantu kandi bari bagandagaje ku mbuga mu bigo no hanze hose ndy'amarembo y'igisagara bitegerezwa kuba bifise ishusho imeze ukuntu Yosefu ategerezwa kuba yaravuze ikintu nk'iki Mariya mukunzi yumvire gusa hakurya nyene y'igisagara ku ruhande rw'uburaruko niho ruzi umunyemo wabo kazi yahumba hariya mu murima ya Bowazi hariya hakurya nyene ya hariya hejuru hariya ku musozi niho Dawidi hamwe n'itopito yiwe yakubise intambwe hasi maza kuri ntama mu kanwa kayo hategerezwa kuba hari hariyaho Yosuwa yahagaze n'inkota yiwe ikayangana umurwanyi wa mbere adatinya wo mu ihanga ryacu maze agabura intara maze aha uyu mugabo bane umuryango wa Yuda ari wo mukunzi dukomokamo kandi mu bintu bitandukanye byinge nategerezwa kuba yariko aramusigurira ibyabaye nuko rero yumvise atajwi rituruka inyuma yiwe ategerezwa kuba yarahindukiye kuraba kugira ngo arabe ko yari acicaye ku gitandara. Nuko amaze kuhindukira bo akabona mu maso hiwe hakayangana yaherekeje mu birere. Ntibyari bikenewe ko abaza ukundi, kuko ukurasa kw'inyenyeri kwabonekera mu maso hiwe. Yamenye ko yari kwararaba ikintu kinaka. Nuko aramuraba amaze avuga ati, Yosef, mbega wabonye inyenyeri iri hejuru hariya? Amaze aravya atangaye avuga ati, sinari nayibonye imbere yaha mukunzi. Emwe yamye idukurikira no kuvaho izuba rirengeye. Narayiravye itegerezwa kubisigura ikintu kinaka, kuko niyumva neza. Murazi Imana ikora ibintu nk'ivyo rimwe na rimwe ku bantu bayo, ngo itwere ku muco canke n'ingene dushobora kumenya ko iri hafi kandi iri ku rubuga. Ntibiraba icisi ishaka kuvuga canke gukorera cari harya, kandi ibintu byose bizoba vyiza gusa bishingira intaye ku bwa mwemu yera ko dushobora kumwumva. Kandi Yosefu ashobora kuba yaravuze ikintu nk'iki, Mariya uzi inkuru? Sinigeze nezerwa rwose mu buzima bwanjye. Aho ni igihe turongowe na leta y'Abaromani, naho biri uko sinigeze kuba nezerwa cyane nk'uko biri ubu. Ariko sinzi igituma bisa naho hari ukwera hejuru y'iki gisagara gitoya iri joro, aho twahazunguruka igihe twari abahungu n'abakobwa mu buyabaga bwacu no mu myaka y'ishure. Hari y'iburasirazuba ku birometero byinshi uvuye ngaha, abanyabwenge b'inyenyeri bari bamaze gutangura urugendo rwabo. Bari babonye inyenyeri yiwe, rero bari baje gusenga ingabire ntoye y'Imana yari yarungitswe mu isi. Mu gihe gito gusa uhereyaho, rero isi yari igiye kuronka ingabire ihambaye itigeze ironka. Igiseke gitoya gipfundikiye gitoya, igiseke gitoya cya mbere cya Noheri kitigeze gipfundikirwa mu isi yose, Imana yaragipfundikiye. Ndashaka kwinjira mu byiyumviro byanjye kandi mvuga ibi. Ikintu gihambaye kitigeze gipfundikirwa mu mubiri w'umuntu cyari gipfundikiwe muri wo, Imana ubwayo yihishije muri Noheri maze yirungika mu isi. Kuki bavyanse? Kubera iki batashoboye kubibona? Kuki bavyanse? Kuki batabishaka? Impamvu nyene ituma batabishakira ijoro. Ntibahawe mu migenzo yabo kumenya guhabwa ingabire. Nicyo gituma ibandanya yankwira ijoro. Ni kubera itahawe abantu mu migenzo yabo bamenyereye kuronswa ingabire. Ariko Imana ipfundikira agakemanyi kayo ibifitiye uburenganzira, niyigitanga. Ifise uburenganzira bwo kugipfundika uburyo bwose ishaka kugipfundikira. Uko bimeze nta tandukaniro ririho. Ifise uburenganzira bwo kubikora, kuko niyitanga atanga ingabire. Ikindi kintu igituma kiri uko nk'uko cari, rero ntibyari bimenyerewe kuri bo kwakira ingabire mu buryo yari ihishijwe. Bwari bari barindiriye ikintu kinaka, ingabire izoza imanutse ku mikogoto igendaniwe n'abamarayika batwaye amafarasi yaka umuriro. Ariko aho yaza nk'umwana mutoyi avukiye mu bwato, ntibigeze bamenya ibyanditswe bivuga biti nzohiye isi ikimenyetso gihambaye. Basabye ikimenyetso umunsi umwe, yavuze ati nzokibaha kizoba ikimenyetso gihambaye, kizoba ikimenyetso cy'intahava imyaka yose. Inkumi zotwara inda kandi zobyara umwana umuhungu, kandi bazomwita izina ryiwe Imanweli. Icyo ni ikimenyetso gihambaye. Iyo niyo ngabire ngiye kubaha. ariko ntiyaje mu buryo bari bayirindiriyemo hanyuma barayanse niko bimeze muri iri joro mwene data ingabire y'Imana ntiyaje mu nzira abantu bashaka kwiza kandi kubw'ibyo barayanse ntibayishaka bashaka itekewe mu buryo bw'ibitandazwa bashaka kuyitekeramo bashaka igisharizo kuri yo bashaka ikintu cy'amashurwe ikintu basize ibimota ikintu gikayangana ikintu kimenyerewe ariko imana ntiyirungika igihe cyose nk'uko iyirungika mu nkomezi mu nzira ishaka kuyirungikamwo ikindi kintu yazanywe n'umukene Mariya na Marita Marita hubwo canke Mariya na Yosefu bari abakene cyane bari banyarucari kandi kubera yazanywe n'abakene ntibayishaka niko biri uyu munsi igihe iyi ngabire ihambaye y'ishengero mpemu yera yamanuka kubica kubaciye bugufi nabo abatunzi ntibamushaka ntibashaka kwicisha bugufi bwabo bashaka ivyo bintu vyo hejuru ariko ntimuyishaka mu buryo imana yamurungitse abantu benshi bashaka kuronka mpemu yera ariko bashaka kumuronka mu buryo bamukeneye ariko yonda nezerewe cyane ko mudashobora kubikora muri ubwo buryo utegerezwa kubikora nk'uko imana imubarungikiye kandi twicishije bugufi kugira ngo tumwakire ntiyarazingiriwe mu mpuzu zera nziza yarazingiriwe impuzu y'umuruyoya icyo nigishijwe ko ikintu Yesu yazingiriwemo Kristo cyari impuzu yari ku ngogo y'inka yari imanitse ku ruhongore yarazingiriwe ko impuzu y'uruyoya yari aho bashira igitambara kizungurutse ingorogo y'inka kugira ngo ntimutere imbavu gihe ariko arayikwega bobo ntibari bafise impuzu ziwe kandi bobo yo iyo niyo niyumviri y'ivyo bihakwa guturitsa umutima wanje nta mpuzu za Emmanuel umuremyi w'ijuru n'isi nta mpuzu za Emmanuel zo kwambara rero yashobora kuzingirwa mu gitambara impfizi yatoboresheje inzotsi yo mbega ikimenyetso gihambaye ivyo vyategerezwa vy'ukuri gukwega abantu Yehova muto yarira nk'umwana imana yigize umubiri mu giseke imana itwikiriye ikirere cyose n'igihe yabayeho imbere y'uko isi ibaho canke inyenyeri canke akavunji gatoyi bita molekile yazingiwe ubwiwe mu giseke gitoyi hanyuma aryamikwa mu bwato bw'inka mu ruhongore aho umwavu w'inka n'intama n'ibindi hejuru kuri rurya ruhongore kandi mu bwato butoya ku bwatsi cyangwa ubwatsi bw'inka Yehova yari aryamyaho arira nk'umwana urashobora urashobora kubyiyumvira kuki abatunzi atashatse ikintu nk'icyo batashatse ikintu nk'icyo ivyo vyono n'ivyiyumviro vyabo ikintu cyose giciye bugufi cyane kandi yazanywe n'umukobwa umukobwa w'umunyagihugu mutoya niko bamufata mu kibano umushikuzi n'umubaji bishoboka ko yarazi abece yiwe kandi mbega ni gute bashobora kuzana ikintu gikabura canke gihumura amaso y'upfugangwa ni gute bashobora kuvyara ikintu conezereza canke co eshimisha abatunzi abantu babibone canke amadini y'ibihe vyabo baranswe rwose si muri icyo gihe gusa ariko no muri iki gihe nacyo barayanse rwose ntizifutwe uko ifatwe uko babishaka bashaka kuyishibura bavuga bati nta kintu na kimwe kiri muri rero abatunzi n'amadini baranki yo ngabire nta na kimwe bafise bayikoza kubera iki kuki bakora ikintu nk'ico ntiyashyizwe mu migenzo ya zanemera zabo iyo niyo mpamvu uno munsi badashaka ingabire y'Imana izi leta zunze ubumwe za Amerika ntizishaka Imana aya mashengero ntashaka Imana basashaka Santa Claus bashaka ikintu kikayangana cy'amabara atukura nananana n'ikintu gica ibibatsi ikintu cyakaga bashaka ukuri k'ubutumwa bwiza banki ukuri k'ubutumwa bwiza bw'inkomezi n'ukuzuka kwa Yesu Kristo ntizotsingirwa muri za menemera zabo ntushobora kuzingira Kristo muri nemera nariko ndumviriza iki gitondo aho namanuka kwa mawe kare nuguruye iradiyo kandi ishengero ryasubiramo canke ryavuga icyo bita inama y'abatumwa nta kintu nk'icyo kihari nemera yonye n'intumwa zigeze kugira iri mu byakozwe n'intumwa 2:3-8 nimwihana umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera iyo niyo nemera yonyine nabonye muri Bibiliya bigeze gukoresha iyi dini ni nemera yagizwe n'abantu kandi ntushobora kuzingira Kristo muri nemera y'abapresbiteriano canke nemera y'ababatiste canke nemera y'abakatolika canke nemera y'abapentekoti ikintu cyonyine kimwe Kristo azozingirwamo rero n'umutima wawe ni nemera yawe ashaka umutima wawe afise umunara wo kugenzura hariya ko akunda gukorana nawe agutware mu bugingo budashira ntazokwemera kandi ntushobora kumuzingira muri za nemera ntushobora rero ntushobora ubu ntuzokwigera ushaka kubikora kubw'ibyo ntibashoboye kuyakira kuko biyumvira cyane kuri za nemera zabo kurusha uko biyumvira ku ngabire uko niko bimeze muri iki gihe abantu ntibashobora kwemera kuvugishwa mu ndimi mu ishengero ryabo vyokono na nemera yabo ntiboshobora kwemera gukiza indwara kw'Imana umubatizo wa mwemu yera n'izo nyigisho zihambaye zipfuka butumwa zo muri Bibiliya ukuri kw'intumwa kubera iki kubera idini ryabo ribicira ku iteka yo mbega ubusazi ufata urupapuro agakemanya ikazingiwemo hanyuma ugafata ingabire nk'ikijuju cyafashe ikirato kirayemera gishibura ingabire uko ni ku ishengero rimeze kandi ni ko abantu bameze uyu munsi bibagira ko ingabire y'Imana ari ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu yankwa muri kino gihe nk'uko yari yanswe muri icyo gihe iri joro rya Noheli yanswe cyane nk'uko yari yarya joro rya mbere rya Noheli ntibashobora kubikora kuko ntibihuje na za nemera zabo kandi mu bihe byose bikurikirana tworonze ikintu kimwe nyene ntibitangaje kubona ata kibanza ciwe cyari kihari mu ihoteli oya ntiyari azingiwe neza ntiyari azingiwe mu gipapuro gisanzwe yari ahishijwe nk'ingabire ingabire ipfa ku Mana yarungitswe n'Imana Imana tacho bari bayiziko bavuga ko hari icyo bazi kandi bavuga ko bari bayiteza ariko ntiyaje mu buryo bibaza ko yari kuza bisunze nemera zabo kandi ntibashobora kwakira ingabire y'Imana yaratekeye ukundi yaratekeye nk'uruyoya yavukiye mu bwato bw'inka komoka mu bantu baboroya komoka mu mugwi w'abashikuzi none ni gute bashobora kwakira ikintu nk'ibyo ntibitangaje kubona ata kibanza cyewe cyari kihari mu ihoteli nta kibanza ciwe kihari mbere mu mashengero baramwirukanye ntibavyizera bavuga bati kuraho ikintu nk'iki n'ubushikuzi ntidushaka kugira icyo duhuriye ko n'ibyo birwanya inyigisho z'abasokuruza inyigisho ziri shengero inyigisho za nemera zacu yaba sekuruza batwitangiye imbere ku bw'ibyo Kristo yankwa muri iki gihe nk'uko yanzwe kijya gihe nta kibanza muri iri joro mu mashengero yacu neza amashengero yacu mani na mashengero yacu meza nta kibanza kihari mu madini yacu uyu munsi cy'igikorane cyangwa mu yera nibe abishaka ibyo bibagira bati imbere y'inzego z'igihugu birabatesha agaciro kumvira ko bicisha bugufi ngo bamanuke kuri arutari barire kandi barindiraho gushika bwutsuye inkomezi zo hejuru bahaguruke bavugaho n'ubutima bushasha kureka abagore ngo bareke imishazi yabikure hanyuma batware bitware nk'uko abagore bategerezwa gutuma abagabo batakure amatabi yabo no kureka kunywa kwabo no gufata imiryango yabo neza birarenze kuri bo rero maguma kuri za nemera zabo z'ishengero ryabo aho kwakira ingabire y'imana ingabire ya Yahweh Noheli y'imana bopfuma bagira nemera hakugira ingabire bopfuma bagira urupapuro kuruta ingabire bashaka urupapuro nibyo cyane ikintu gikayangana ashobora kugira umuvurungano mwinshi kubera ibyo ariko ingabire nyayo irimo imbere ntibayishaka murabona icyo gihe yari atingiwe mu mpuzu icafuye impuzu y'ururora kandi atingiwe munsi muri icyo kintu nyine icyo bituwera yikumbagaza hasi ubushikuzi umugwi w'abatakaye babataye ubwenge atingiwe mu mpuzu y'uroyoya kandi si ntimushaka yo ndanezerewe no kudoza iyo mpuzu uraba ibirambitswe kuri yo ubugingo budashira imana yihaye umubiri maze ibana natwe
God made flesh and dwelt among us. Well, they didn't want him.
Oya ntibamushaka ntibyahuje n'amadini yabo. Akubyakira uyu munsi ntibihuza nabo yo ese hogira uwuhaguruka mu ishengero agatangura gusemerera canke gutazira imana canke umuntu akavuga ati amina nk'uyu mugwi w'abakozi b'imana ngaha ikintu canke mu ikoraniro uwujejwe umutekano mu rushengero yobayoborera mu muryango kandi yo izina ryawe ryari kuba ryanditswe mu gitabo ryoca arifutwa vuba murabona imana ntigira amahirwe namba umukuru w'igihugu yatowe Kennedy yogendera iki gisagara ngaha amabendera yohungabana kandi n'uguca ibibatsi kohungabana n'amatapi yosaswa hamwe n'ikaze utarigera ubona ibyo nabyo ibyo ni byiza cyane ndashaka namba bashaka kubikora niwe mukuru w'igihugu yatowe na leta zunze ubumwe ariko aramutsaje bokora ibyo byose kandi bomuha ikaze ihambaye kuruta izindi maze bakiyumvira bati yicishije bugufi kugira ngo atse mu gisagara gato nka Jeffersonville muri Indiana mu gihe New York n'ibisagara binini bimu ahamagara ahantu hose ngo amare akanya gato gusa kugira ngo avugane nawe hamwe yotsa Jeffersonville mu gihe hagasagara gikengeretse nk'icacu ese ingene bo kwambara ico twita imbwa kandi bokora ikintu ibintu byose kandi bagasharitsa amabarabara hanyuma bagakora ibishoboka byose kugira ngo bamwakire ibyo ni byiza nambura umunyepolitiki ibyo ni byiza ariko Yesu ashobora kuza mu ishusho yo kuzuka kw'inkomezi ziwe ashobora kuza muri mpemu yera kandi ashobora kwerekana ibimenyetso n'utwumiza ariko ibinyamakuru byose byo binegura abantu bazobyita bera bikumbagaza hasi bazovuga bati abantu n'abasazi ntibitangaje kubona dufise igisasu gitsirimbutse cyanditse ku izina ryacu ugaye imbabazi nta kindi gisigaye uretse urubanza yo ntibazobyakira ntibari kubyakira icyo gihe ntibobikora ubu kubera iki batobikoze ndashaka kubaza gusa kubera iki batatanze batemeye ingabire y'imana ya Noheli kubera iki batabikoze barabikoze namba ari ingabire gusa bari gushobora kuraba kandi kaba yari ifise ikibanza mu kibaho cyabo byari kuba byinshi yo iyabiri dini rya mpemu yari ryogize ikibanza mu kibano cy'abantu uyu munsi borifata yemwe kubera iki batarifata none kubera yuko biyumvira ikibano cyabo kuruta uko biyumvira Kristo ibyo ni ukuri uvuga uti uri kuravuga nabi cyane ibimwerekeye ndiko ndaja ku ruhande rwiwe n'umwami wanje mfise ndinde umusavye wiwe ndafise uburenganzira bwo gusemerera ngwanye bitari byo nivyo akandi abakristo baravyizera kandi barabizi kandi baravyemera kandi barazi kwa rukuri n'igihe impamvu yatumye bata akira ko gaseke gatekeye bari bazi kirimo kandi ntibagishaka iyo niyo mpamvu amashengero n'abantu uyu munsi hamwe na leta zo mu bihugu batazokwakira gakemanyi k'Imana ka Noheli ni kubera yuko bazi birimo ntibabishaka bizotuma abagore bakora ugutandukanye bizotuma abagabo bakora ugutandukanye uzotegerezwa gutwara izina ry'umushikuzi uzotegerezwa gufata inzira hamwe n'abake basuzuguwe n'umwami uzotegerezwa kweza ubuzima bwawe uzotegerezwa guheba ububi bwawe uzotegerezwa guhagarika gukora ibibi guhemuka kwiba kubesha gusambana uzotegerezwa guhagarika ibi bintu kandi abantu ntibabishaka nubwo boshobora kumenya ko ari byiza ariko ntibabishaka bizana ukuri kurenze kuri bo bihishura ibyaha byabo kubw'ibyo rero ntibabishaka ntibashaka kugira aho bahuriye nabyo ja kure yabyo uko niko byari bimeze muri kijya gihe bari bazi byari bizingiye muri byo rero bavuga bati kure y'ibyo ntibabishaka nicyo kimwe uyu munsi ntibigeze babishaka kandi ntibabishaka ntibashaka mpemu yera uyu munsi ni kubera yuko bazi ibizingiriye muri yo bashobora kwitegereza umuntu aronse mpemu yera bahagarara hariya hanyuma bakabona kurya mugore nkumbura agayitse bishoboka gushikaho n'imbwa zitomura bahanyuma bakabona uwo mugore ava kuri yo arutara umuntu mushasha kubona urya mugore atunganya ubuzima bwiwe agasohoka maze akitwara nk'umupfasoni bakaraba umwe yiruka mu makoraniro yo gukina amakarata anywa amapaka ane cyangwa atanu y'itabi ku munsi agendera mu bubare inkingi isanzwe y'akabare kandi barabizi hamwe bo kwemereye ingabire y'Imana itekeye mu giseke cyitwa Yesu Kristo izo kono na buri kintu cyose cy'isi kibanezereza kubera yuko atazobishigikira hari iki bakorako irahindura abantu abantu ntibashaka guhinduka bati ndeka binyibukije urya mugabo yari afise abadayimoni ibyo Yesu yagiye mu gihugu cy'abagaraseni hanyuma hariyo umuntu hariya afise amadayimoni ibihumbi bibiri muri we hanyuma bavuga bati kubera iki tuta duhuriye hehe nawe kubera ikuza ngaha va mu matongo yacu ntitugushaka ngaha zashaka ko azireka abantu bumva bamerewe neza muhira hamwe n'amadayimoni kuruta uko bamerewe na Yesu rero bavuze bati va mu gihugu cyacu ntitugushaka ngaha regiyoni ishaje ikengeretse niwe wenyine yashaka imfashanyo yamaza kuba mukeneye rero niwe wenyine yafashijwe namye niyumvira ninashika mu ijuru nshaka kuraba ukuntu ukuntu igishinga ntaye ciwe cagize uburemere mu burozi bw'ingurube mu borozi b'ingurube mu gihugu c'abagaraseni nimba ari bibatesha ubusho bw'ingurube ntibashaka umuvyuro n'umwe bizotwara abantu ikintu icyo ari cyo cyose ntibashaka ko hagiraho bahurira navyo uko niko bimeze uyu munsi namba bizogutwara imigwi yawe ya kazino ibihe bikomeye itabi ryawe inkuru zawe ziteye isoni umucafu wose n'ibintu by'isi impamvu batabishaka bizo batwara ikintu izina ryawe rihambaye ryo mu kibano rifise iki bikayangana byinshi kuri byo ariko bizoguha izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama kidashira rero iyo uhitemo uri nderetse y'ukuri yo akira ingabire y'Imana ya Noheli n'isengesho ryanjye ryanje ku bwanyu ego ntibabishaka kuko hari icyo bibakora ko canke leta yabo rero leta ntiyamushaka Herode ntiyamushaka oya mugenzi kubera iki yagiye guhindura integuro yiwe kandi leta ntimugomba uyu munsi twoyita ko turi igihugu cy'abakristo yemwe ishyirahamwe mpuzamakuru ntirimugomba bazofata ikindi cyiyumviro cyose kiretse iciwe ntibotanze amashengero nta mashengero ahari ku manama yabo binjira hari amaze bakarya nk'uko iryo jambo rya kera rikoreshwa mu ibarabara ntibashaka Kristo botegerejwe guhindura integuro zabo ariko ntibamushaka rero ntibamugombye kijya gihe ntibanamushaka ubu amashengero ntiyigeze amushaka kubera atemeranya na za nemera zabo. Yababwiye ko bari, yababwiye ati mwari ubyaro rw'inzoka mwa mpome zasizwe mwe. Yabise ikintu cyose cyari kwigishwa ko. Yabwiye umutama Herode, yavuze ati genda mubwire iyo mbwebwe kandi n'ikinihe cy'umwanda kirusha imbwebwe, zinikihe ekinuka kibi kurusha imbwebwe ishaje. Yesu yavuze ati uko ni kwari. Rero yiyisi cirabura cirabura n'iceri cera, yiyisi kibi kibi n'iciza ciza. Rero ntibashaka ibyo. Amashengero ubu ntagomba umwungere yuzuye mpemu yera zovyo gesha amazi aturira kandi azokubwira iciza n'ikibi. Ntavyo bashaka bo mwirukanye vuba bwango. Urwego rw'abadiyakoni boja hamwe maze bakamukuraho bagashiraho uwundi, maze akavuga mu migenzo, akavuga ku migenzo yabo. Mwene data, sinzi nemera nimwe atari Kristo, nta cagezwe atari urukundo, nta gitabo atari Bibiliya. Ivyo nivyo dukeneye, ivyo nivyo amashengero akeneye. Ariko abantu ntibabigomba, rero baja mu ishengero rifatanye cane nayo madini kugezaho, bifatira urwego rujejwe imibereho y'ishengero cyangwa urwego rw'abadiyakoni, maze bagahindura umwungere mwiza uko bayigombera. Ariko ntibashobora guhindura Imana. Icyo nicyo kintu kizwi, Imana izogumara Imana, ntizomuha, ntibazomuha ikaze. Bahikaza bagenzi babo babo n'abanyepolitike babo n'abantu, ariko ntibazoha kaze Kristo. Gutuma bagira Pere Noweli igihe cyose, isi yafashe ibintu, Pere Noweli yafashe ikibanza. Yemwe murazi abana batoye, ntibazi icyo Noweli bisigura, ntibazi icyo Pasika isigura. Ni Pasika y'akana k'agakwavu, ubwoko bw'agakwavu cyangwa inkoko ntoya y'umuhondo cyangwa ikintu kinaka. Ni ikimana izuka ifitaniye n'inkoko, inyoni ya mbere icafuye. N'ikihe kindi gicafuye kiruta inkoko? Kandi bayishira hariya maze igafata ikibanza cya Kristo. N'uyu wundi mugenzi urutu wa Pere Noweli, nta kintu kiriho nk'icyo kibwira ibinyoma abana. Muzobibazwa ku munsi w'urubanza. Ntibitangaje kubona abantu batazi icyo gukora, bo ntibashaka gusa ibintu by'ukuri. Bafata ikintu icyo ari cyo cyose nk'ikiremano, ariko ntibashaka ikintu cy'ukuri, ntibashaka ingabire z'Imana. Yo mana we by'ukuri, ntibashaka Yesu. Icyo ni kintu kimwe. Ndafisi byo nanditse hano impamvu imwe batamugombye, ni kubera igihe yaja mu rusenge rero kwabo, hanyuma asanga uwo mwanda wabo yasanze aje imeza, hanyuma yirukana abapfunjayi. Yararutunganije, kandi iyo baboretse mpemu yera akinjira muri aya mashengero manini ari hano, yo yatunganije. Rero ntibomwemeye, murabona byo batumye bareka gutigira, bigatuma bareka ibirori byabo vya rock and roll, gushira amashusho yabo ku rupapuro nk'ahantu bataye indero, nk'uko muvuga butumwa mu Methodiste yakoze hano hepfo muri Howard the Park Carsville. Ndafise mwene data yicaye ngaho ubu namba atisohoje, atisokojwe kubwiwe umutwe. Umuntu wese umukozi w'Imana ashiri ishusho yiwe ku rupapuro, afise umunsi mukuru w'ikintu kinaka giteye isoni mu ishengero hamwe na John Wesley. Yomenya ibyo yo kwihindukije mu mva yiwe, kuki bahakanye Kristo wo John Wesley yeme yamenye neza na neza, maze bemera umuntu w'igitandero. Bafise inyigisho ziteye isoni, bafise abana batarezwe se, ataretswe nyina, ataretswe umukuru w'igihugu, ataretswe n'ibindi bindi, kandi baguma babandanya yo esi biteye isoni, kuki bansa umwami ukuri. Imana yavuze ko yo bataye mu ruhuni rukomeye kugira bizere ibinyoma maze bahonywe naci. Imana yavuze ko yo bikoze wansi icizi utegerezwa kwakira ikibi, nta yindi nzira wanse kuja iburyo, utegerezwa kuja ibumoso uje ahandi hantu hatari iburyo. Rero ntushobora kuja mu vyiza n'ibindi cari mu gihe cyo banse mwemu yera, banse Kristo, baba banse umugambi w'Imana, baba banse intumwa, baba banse ikintu icyo ari cyo cyose. Rero kubwibyo baguma mu vyaha vyabo, nta kindi kiba gisigaye atari urubanza. Mwene data be, nivyo nivyo neza, ivyo nivyo neza na neza, n'ukuri habategerezwa banse Kristo, banse integuro yiwe, banse mpemu yera ya gerageje haraheze imyaka 50 igiye mpemu yera yururuka muri Amerika. Baramwanse haraciye imyaka 50, kandi no munsi hari irabura kandi hari ijimye kurusha uko hari. kandi no kuri abo yaje ko mu ntango abana babo barabitunganije maze babishi ngako idini hanyuma baracononye gicika amadini kugezaho byanse banse imana basogokuruza babo bakiriya mina hanyuma bakiyita abapenekoti yo oya kuba mu nzu ntibituma ingurube icika ifaraso ya nagato ni nk'uko umuntu kuba umunywanyi w'ishengero penekoti bati presbiteriana cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose bidashobora kumugira umukristo aguma ari umunyabyaha kugeza akijijwe kandi igihe akijijwe abavutse ubwa kabiri mpemu w'imana kandi yarahindutse kandi yarakiriye kristo kandi mpemu yera yarinjiye maze amugira icyaremwe gishasha icyaremwe gishasha hanyuma rero baramwasuba arashobora kusanzaza imeza zabo z'amafaranga yo kwansa urwego rwabo rw'abajejwe imibereho y'ishengero urwego rw'abungere babo babo ntibobishatse yo bo kwishiriyeho urwego neza na neza yo irihe tandukaniro hariya ryo baye hamwe yoza mu mashengero ubu ariko ntashobora kwinjira twaramubonye ijoro riheze muri iki gihe c'ishengero yirukanywe mu ishengero ryiwe bwite ahagaze ku rugato toragerageza kwinjira ubugira kandi data w'imbabazi inyuma yaha ashiburiwe hanze n'abantu biwe bwitagerageza kwinjira mu ishengero ry'ubugira kandi yavuze ati ndugendera kubiterekwa kw'amatare ndwe byiza hawe kandi ku gihe cy'ishengero rya nyuma hano yari hanze baramusohoye hehe mu gihe cya Rawodiki ahagaze ubugira kandi agerageza kwinjira ubugira kandi ku rugo rwiwe bwite ku ishengero ryiwe bwite mbega ikintu giteye impuhwe ayo ni amwe mu mashusho ateye impuhwe bibiliya yerekana ni mu gice cya kabiri cy'ibyahishuriwe yohani cya gatatu nako n'ukuntu icyo kiri kristo gutabwa hanze hariho ikindi kintu giteye impuhwe nibaza ikintu kimwe mu majambo ateye impuhwe yesu yigeze kuvuga hari igihe yavuga ati data netswa ku bwabo mu yandi majambo yari afise uburenganzira yari umuntu yari afise uburenganzira bwo kugiraho ataha yari afise uburenganzira bwo kugira umuryango yari afise umugabo yari umugabo kurushukuri canke ndi umuntu arushirije mu buntu bwiwe nk'uko twari yari abifitiye uburenganzira ariko yariko aramenyereza abagabo cumi na babiri bari bagiye gukwiragiza ubutumwa bwiza ku isi yose rero yiyejejewe ku bwabo nezwa ku bwabo ingabire y'imana ni kuguma bwiyeza yo ingabire z'imana mwebwe abantu mwiyita ko mwaronse mwemu wiwe mwame mwiyeze ego muje kuri ibi bintu by'isi muje kure y'ibintu by'isi mwezwe yo ninde yarazi cyari kiri muri iki gise cy'ingabire hoba hari umuntu n'umwe yigeze kumenya icyo cyari muri cyo ndanezerewe cyane ko yari ahari ninde yakimenye cyari ikintu kinyegejwe ibuye ryatawe ariko hariho umuntu munaka yabonye icyari kiri muri cyo ndanezerewe ndakunda gusesangura ibintu mweho ndakunda kwimba utuvunji tw'izahabu no kuduhanagura neza neza kuraba ikiri muri two gushira imbere icyuma gisesangura udusembwa mu zahabu yashyizwe imbere y'icyuma gisesangura udusembwa mu zahabu nawe ikaruvariyo yari zahabu y'ukuri nibyo niwe yari zahabu nini ya cyane bigeze kuronka ibuye ry'agaciro bita ya haromu ry'ikiguzi cyo hejuru cyane yigeze kubaho bibiliya yavuze iti ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu agurayo haromu kandi aronse iyi nini ya cyane yagurishije izindi zose gukira gusa kugira gusa ronkiyi kugira yi gure we ya horomu niniya ya pimwe yigeze ukurwa gukurwa mu mukungugu w'isi zahabu niniya cyane yigeze gukurwa mu ivu na kabuyenge ko mu ijuru yaho ya haromu niniya igihe ya haromu niniya ironswe hariya muri afurika y'epfo namye hariya bimba ubutare bwa ya horomu niniya ya kemberere kandi bafatizo ya haromu hanyuma rero igihe bazikura mu ivu zitarasubisuzumwa rero bazikataguramwo ibipande kandi igituma bazikataguramwo ibipande bazikata ni kugira ngo zerekane imico gukura imico muri zo igipimo cy'uburebure bwazo kwerekana ingero y'ubwiza buri muri iyo yaho ya haromu namba idafise uguca ibibatsi kwinshi no gukayangana si ya haromu nyayo ariko igihe ifise n'ikirori ariko igihe yari ya haromu nyayo ya haromu roho munyayo yasuzumwe izokwerekana kandi yerekana amabara atandukanye. Uko niko yari ya Haromu yamara yacumitiwe ibyacu bicumuto yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye igihano kitorongesha amahoro cabaye kuriwe akandi mishisha guyiwe niyidukiza yo yamishwarara y'urukundo rw'Imana n'umuco werekana uvuye kuri w'inkomezi zo gukiza urukundo izuka. Imana yaramucishi cumise hanyuma iramujanjagura kandi yamucagaguye iramukatagura n'inyobozo y'abaromani n'inyobozo y'abaromani gushikaho imbapfu ziwe zacagaguye urise kandi amaraso amwururuka mu mugongo wiwe kandi yari ku mutwe wiwe hepfo ku bwanwa gwiwe no ku maguru yiwe yo yari kwarakora iki yari ko arerekana urukundo abumbatira umusaraba aho kuronka umusego ukozwe mu bubi yaronse ubwato bw'inka mu gishingo cy'impuzu ntoya nzizi ibereye kwambara impuzu y'uruyoya. Yo mwene data murashobora kubona ibyina bw'urwo rukundo icarico nariko ndavuga abantu bamwe muhiriye bijya joro nta numwe yari gutahura ukuntu urukundo rw'Imana rushika kuri bwina yayo urukundo rw'Imana ukuntu rutunze rwera ico gice ca nyuma canke igice ca mbere nizera niko biri yasanzwe ku ruhome rw'ikigo c'abasazi hamwe twebwe hamwe na we vino yo kuzurikiya gakanda majura kagigwaho kwandikira hanyuma icatsi cose co kwisi kikabikaramu n'umuntu wese umwanditsi kwandika urukundo rw'Imana hejuru vyokamije ikiyaga canke aho kwandikira hose ko kuzuye naho kuva kwijuru ukaja kurindi. Mwiyumvira ibyatsi byose byamaze kuba ku isi bikaba amakaramu hanyuma ama militariyariti y'abantu abanditsi kwandika indome zitanu zitoya ure uke unede o nshatse kuvuga indome ntoya zina urukundo urukundo rw'Imana rwokamije ibiyaga mu gihe ibice bine kuri bitanu by'isara amazi kandi nahagaze hariya ku musozi polamare hanyuma ndaraba biciye muri cakiyo ndashobora kubona imyaka y'umuco wo mu kirere miliyoni ijana na mirongo ibiri canke mbegaho kwandika ho kuzura hose kuva kwijira ugushika kuri ndi urukundo rw'Imana ukunda Imana yigaragaje ubwiwe hanyuma iza mu giseke cya Noheli yaryamitswe mu vyatsi ikintu cya mbere yari afise kwari ukuryami ku mutwe wiwe mutoya byari vyatsi hamwe n'impuzu y'uruyo yicafuye yatsingiriwe mu ikintu cya nyuma yari afise cyari igitsibo cy'amahwa hamwe n'igitambara cyafuye bamushize mu maso hanyuma bamukubise mu mutwe bavuga bati nimbura umuhanuzi tubwire ninde yagukubise hanyuma rero aja ku musaraba urukundo rushi kahose igihe abana biwe ubwiwe bariko bararira kubw'amaraso yiwe yarasemereye ati data bababarire ntibazi icyo bakora iko bakora urwo rwari urukundo ishengero ntirishaka ibyo bashaka zanemera turakeneye urukundo ishengero ririko rirapfa kubwa zanemera rishobora gusa kubeshwaho n'urukundo kuko urukundo n'ubugingo budashira urukundo n'urutsinda ibintu byose urukundo nizo nkomezi zihambaye ziri hoya ntibamushaka kuko bari bazi cari muri iyo ngabire ariko bamwe muri bo bari barayihishuriwe ico iyo ngabire yari iri n'iki cari muri yo bamwe muri bo baravye muri yo ndizera ba mbere kuraba mu giseke ca Noheli murati bari bande ndizera yuko barabamarayika bamarayika barayimenye barayihishuriwe barayimenye kuko bari basohotse ku musozi nkumbure yari mutoya yicaye hari yarushe yuzuye umukungugu umuhungu w'umwungu w'umwungera arahacanuka nk'intama yabonye uwo mu mama mutoya yicaye hari iryo joro bisigura ikintu kinaka nk'uko abantu no munsi bashobora kubona yuko ikintu kinaka kigira kibe ibihe bidasanzwe abantu ntibazi inzira bujana barashoboye ashoboka umuhungu akuze w'umwungere yaje hanyuma abona umumama mutoya ikintu kinaka caramukoze ko ku mutima yavuze ati afise amazi make ngaha muri uyu mubindi murakeneye kunywa hanyuma wa muryango mutoye waramushimiye urya mu mama mutoya nywa amazi birashoboka yuko uwo yari umwe muri barya bungere batoya bari kuharya kuri wa musozi ryajo rigihe mu ruhongore aho umwana mutoya yari kwararira yo rero isi nta kibanza cari kimukwiriye nta muntu yamushaka ariko muri ico gihe nyene umwungere umwungere hariya ku musozi abamarayika barururutse hanyuma batangura kuririmba Noheli ya mbere uno munsi mu gisagara cya Dawidi Kristo umucunguzi yavukiye byari byahishuwe.
It was revealed
ubwo nibwo buryo bwonyine uwo ari we wese ku isi azoshobora kumenya ikiri muri icyo giseke. Bitegerezwa kuba hishurirwa muzo yanka muvuge yuko ari bushikuza ariko umaze kuronka uguhishurirwa uzoyirondera uzokugurwa kandi Imana izokwinjira hanyuma isangire nawe kandi na wewe nawe mu gihe mwiteguriye kugurura umuryango mumureke yinjira icyo giseke gitoya kidodora ku mutima wawe. Igisege gihambaye cyane heri cigeze gutangwa iya mbere n'imwe ihambaye cyane iyo ngabire ntoyi komanga ku mutima wawe ndinjira dusangire ntuzokwigera uyimenya gushika iguhishuriwe niyahishurwa kuri wewe rero ugenda kuyirondera ubonye yuko ari mbugi ari ubugingo kandi inzara inzira yonyine y'ubugingo igihe ubonye yuko ishengero ryawe ryumye kandi ryapfuye igihe ubonye yuko ukuramukanya kwanyu na pasitori cyangwa umusukisha kandi ukumunyata asano bifitaniye na rero muzoja gusuzuma igihe uryamye ku gitanda ku mpfiro hanyuma muganga avuga ati nta gisigaye kuri we urapfa mu mwanya muto uzokenera kuraba muri icyo giseke rero muyirabe muri nojoro kuko icyo gihe izohindukizwa ukugwe kuri kuri mwebwe. Bibiliya ivuga iti nimba muvyanse mu gihe cy'umunezero nk'uko muri ubu nuko nanje nzoba twengera mu ijigo mu gihe cy'ibyago byanyu. Rero byoba byiza musuzumye neza icyo iyo cyo giseke rinojoro ivyo nibiki imici mico yeri tipuye mwijuri ifisa amashusho yafashwe ibimenyetso bininiya ukumenya ibiri mu mutima w'umuntu inkomezi kuvuga mu ndimi gusigura kuvuga ibintu bigira bizi inkomezi z'ubutumwa bwiza gukiraza abagwaye gufata kanser no kubakiza amaso yahumye urarabona ibintu byose nibiki yemwe n'umuntu umurwi wabera bikumbagaza hasi mube masi irya mpuzu y'uruyoya ishobora kuba niko baramu yakoze yiyumviriye yuko Imana itari kuva imihanga rya Isirayeli ariko yananiwe kubona yarabye ku mpuzu y'uruyoya aho kubona rwa rutare rwakubizwe na ya nzoka y'umuringa yaca imbere yabo kugira bakigire impongano. Rero nuno munsi aho kubona inkomezi zamuhemu yera zikora ibimenyetso byayo bya Mesiya n'utwumiza mu bantu nk'uko yasezeranye kurokora ku minsi ya nyuma nk'uko yavuze nk'uko byari mu minsi ya Loti niko bizoba bimeze mu gihe cy'umwana w'Imana niyatangura gukora vya bimenyetso n'utwumiza mu bantu yiyerekana ubwo kwari muzima niki mu bakene n'abaciye bugufa abantu bakenye bazobyita ubushikuzi bishiburire kure ku byobaye byiza gusubira imbere yuko mucere wa cane go ababungere banuka ababa bari kubegera bigoranye barya maharya nizo ntama kandi baryama ku bitanda by'ivyatsi no kuri iryo vunyene nako kandi bagumana nazo gushika mwari ku bamoterwa gusa nk'intama iri kwiraza. Umuntu wese arazi yuko mwungera aragira intama yinjira nari ntama mu muryango agumana nazo. Yesu yavuze ati ni jewe rembo ry'intama natano tangara cyane ukuntu byari bimeze gushika igihe nashitse mu gihugu cera canke iburasirazuba bambe hanyuma nasanze yuko umuntu umwungere yinjiza intama hanyuma akaryama hasi mu muryango intama ntizosohoka zitamuciye ko ndanezerewe nuko Yesu yaryamye mu irembo ry'imitima yacu ntidushobora kuja hanze canke gukora ikintu icyo ari cyo cyose watabizi canke nta kintu gishobora kwinjira abizi nuko azotuma ibintu byose bifataniriza hamwe kutuzanira ineza kuzanira neza bamukunda. Ivyo vyotumye turira no kuboroga no guhimbaza Imana no kuvuga tuti ishimwa Imana kubwo umucunguzi umwungera azoguma aryamye ku rugi rw'imitima yacu kandi adukebura mu gihe habonetse ikintu icyo ari cyo cyose ngo tucitegurire ego mu nzira ijana mu gihugu hari abantu b'abanyabwenge baciye bugufi bitwa abanyabwenge b'inyenyeri abaragurisha inyenyeri igihe nari mu buseruko ntagiye kirekire giheze bari bagikora gukora uko nyene n'ubwoko bw'abantu bakenye cyane bagenda ari batatu batatu bama mu baraba barabara bama mu mabarabara twe na biri twari mu buhindi hariya niho baturuka mu buhindi rero bavuze bati twabonye inyenyeri mu buseruko bari mu buseruko igihe babonye iyo nyenyeri Yerusalemu iri mu burengero rero Palestina yari mu burengero bw'ubuhindi nuko barabonye inyenyeri yiwe mu gihe bari mu buseruko baca baza kumuhimbaza ubu aba banyabwenge b'inyenyeri ntibigeze bicara hasi bagumye bagavye kandi baguma harya umuryango wose mu ijoro baronswe umunara munini yabarawuduze ko baca babugumako baracanye imicanwa hanyuma baratera mako baganira ku bihugu kugwa kwa ubwami no kuno kugana bwanuka akubwami kandi barasenga imana imwe y'ukuri byo n'ukuri bonini abizera bo n'aba Muhammad by'ukuri byakwiragiye bipfa mu ba Medi n'abaperesi hari ibyo inyuma mu minsi ya Daniyeli kandi ni aba mu byakozwe n'intumwa 13:5 Petero yavuze ati yatahuye ku imana itubahiriza umuntu canke igihugu ariko yo yubahiriza bo bose mu gihugu icyo ari cyo cyose bashobora kuyubaha hamwe n'umuntu wese azokubaha imana nimwitegereze barya abanyabwenge b'inyenyeri hariya babonye inyenyeri ingabire y'imana hanyuma bayihishurirwa imbere y'abaherezi bo mu rushengero Yerusalemu hagati mu banyamadini ego mugenzi amina abanyabwenge b'inyenyeri ndashobora kubabona bicaye bakikuje uwo muriro wera mu ijoro rimwe twoba tugisigaranye umwanya mutoya ego bicaye bakikuje uwo muriro wera baganira hanyuma baratugayo barize ibinyejuru bari babimenyereye byose neza ikintu cyose gikakaje baramenya ibicerekeye rero ijoro rimwe mu gihe bari bicaye hariya nkumbure bariko bararirimba indirimbo zo guhimbaza bashobora gushikira ikintu inaka kinini bakacigicako bari bazi inyenyeri imwe mwe yose aho yabiri barayimenya izina ryayo kuko bazi ibinyejuru kandi ikintu gishasha muri ivyo binyejuru caraba nyiganyiza ni vyiza bari bajije bati niki kintu gishasha ngaha nigiki yo mana we hari kintu gishasha cabaye ntigisanzwe ico tucita ngo iki tuje mu vyanditswe ubu baramenya ivyanditswe kuko Daniyeli yari kuzigenza kizigenza wa burazi yuko igice ca kabiri ca Daniyeli hatubwira ko yagizwe umuyobozi wabo rero yarabigishije atagukekeranya ijoro rimwe bari bicaye hariya basoma mu vyanditswe ivyerekeye kandi Daniyeli yavuze yuko ufise ubu bwami bwose gushika bisubiri yuko vyari kimwe cose kimwe abamedi n'abaperesi gushika Roma kandi hanyuma yabonye igitandara kimanyutse ku musozi atawe ugikozeko kandi bavuze bati yitegerezwa kuba ari cagiye hanyuma bari ibutse umwimenyerezo w'inzira barimo nta ntango y'ico gihe basubiye mu minsi y'urugendo rwa Isirayeli gihe baduga no kumva baramavuga igihe yabona Isirayeli yavuze ati hazoboneka inyenyeri muri Yakobo amina byotegerejwe kuba nko muri ico gihe igihe bariko bariyumvira kuri ibyo bintu yuko mushashitsi mushasha yaserutse kenshi yugumije umutima wawe kuri Kristo acaza kuri wewe niko biri kenshi gihe guriko uramwiyumvira ko nico gihaseruka murabizi gihe muriko muriyumvira kugishika kuri mu gukora kintu ciza niko co gihakuza ko akagufasha kandi bitegerezwa ko bavyereke ico gihe kandi bwategerezwe kwihweza kugira ngo babone uyu mushitsi mushaje yatanguye kubajana aberekeza burengera zuba batanguye kugenda bihuta berekeza mu burengero bamanuka nabibaciye mu ruzi rwitwa Tigre hepfo yo mu bugaragwa no kurengana imisozi bamanuka mu mataba yo mana we mana kuko baramenye ko hari ikintu cari ko kiraba hari ikintu kidasanzwe cari cabaye none bagiye he bavuze bati mu vyukuri nambura umuvugishwa ubuvugishwa bwa Daniyeli cigisagara gihambaye cy'i Yerusalemu mugwa mukuru w'abamitiani biryo hanga bose bazokwitegurira kwakira umwami wabo bazomenya ibimwerekeye byose igihe tuzoshika hariya naho biruko ntidutahura ubwaci byari ibyo gusa twebwe turabanyabwenge b'inyenyeri bakenya abantu bicishije bugufa ariko twariko turarondera ikintu kandi twabonye ikintu giserutse muri twebwe cari gitoya kidasanzwe yo mana bari biteguye haleluya bibara sohotsa abantu bicishije bugufi kurundi rinyenyeri umuhanuzi w'Imana bari bagiye gukurikira inyenyeri umuhanuzi w'Imana kugera bashitse ku mucutunganye yo ibyashyiriwe Yohana mirongo ibiri byashyiriwe Yohana rimwe ku murongo wa mirongo ibiri avuga ati inyenyeri zaya amashengeri icyo tubwirizwa gukora n'ukuronka uwo muco n'inyenyeri ya minuko kwigaragaza k'ubwiza bwiwe ivyo bigaragaza inkomezi ziwe ivyo bigaragaza ubumana bwiwe hanyuma ugukurikira gushika uronse uwo muco utunganye guma werekeza ku burengero ugume ushikamye turongorere kuri uwo muco utunganye yo nimubandanye ntacyo bitwaye uko biri kose haba kurenga misozi kwaba kumera amashamba handa hari hohozi kandi amaherezo bishitse Yerusalemu kandi bakimara gushika kuri iri shengero ninini yari hambaye ryiti ninyenye yarabasize biratangaje biyumviriye bati hategerezwa kubangaha rero hejuru no hasi mu bisagara bagenda baririmba bavuza induru mu nzira yose baca mu mabarabara mbega ari hehe wavutse ari umwami w'Abayuda twabonye inyenyeri yiwe iburasirazo kandi twaje kumushengerera ari hehe igitangaje ntibari bafise inyishu neza mugahagati mu migwi yabo yo mana we no shobora guhakwa kuvuga mu ndi mubu ntibaronse inyishu ntibaronse inyishi cyo gihe ntibaronse ubu ntibagironse ubu ntavyo bari baza abanyabwenge we ntibaronse Yesu mu migwi y'idini yabo yabonye inyuma y'umugwi w'idini ryabo kandi abanyabwenge no munsi abanyabwenge mu mutima ntibamusanga muri ayo madini maniniya nta na kimwe bazi kuri ibyo ntibafise inyishu mbega n'ibiki gukira ingwara kuvuye kumana kuri ko kuraba niko bavuga mbega nibiki ibintu byose kuvuga mu ndimi n'ugusobanura n'ubuvugishwa nibi ibimenyetso bya Mesiya yo ibyo n'ubuhumbyi nta kintu na kimwe kuri ibyo ntimu nta kintu na kimwe kuri ibyo ndabona nta nyishu bafise ntayo bari bafise ico gihe ntayo baronse ubu ariko byakoze ikintu kimwe cyabatumye batangura kurondera niyumvira mwene data Duplessis umengo yatwawe kuri ibyo ubunyene abasubiye inyuma nkumi zisinziriye zyasubiye inyuma kugura amatara ye amavuta kanaka ariko niho yaje mu gihe bari bagiye kuyarondera rero ukuntu turi ubu turi hafi igihe tubona aya madina ahambaye asubira inyuma avuga ati yemwe nkumbure twarasize ikintu kinaka vyoba vyiza tukibonye ntibazokwigera bakibona nimwibuke gusa ivyo ntibazokwigera bakibona bakironka barapfuye kandi barapfuye barongera barapfa kandi nta kindi ntibazokwigera abaza kubugingo mwibuke gusa mvutse mwizi na ry'umwami kandi bibiri kuri bande ego mugenzi ntibazokwigera na rimwe baza kubugingo byaragiye rero iyo niyo mpamvu ntarajwe ishinga na gahunda zabo ndagishinga n'ikintu kimwe gusambuka neza nk'uko nshoboye ko uwari we wese abishaka atarukuza kuzuri dini ariko kugaragaza kugaruka na Yesu Kristo ego mugenzi nta na kimwe mu idini rigwanya Imana niko byamye niko bizokwama rihambirira Imana hanze ryanke ikintu cyose ekibaho cubaha Imana rizo ntirizokwigera riza kubugingo rero iyi noheri nta budasa buhari na noheri ya mbere yabaye nico kimwe abo bamajusi bagenda baduga bamanuka igisagara ari hehe yo mana we reka mpagarikire gusa ngaho umunota umwe gusa naronsire resi nta nabonye ngaho ubu umuganga kanaka yarabiyibonye umuganga Dili umugore w'umuganga yakizindwara ari mu gikorane canje kandi yaronsi bande ubu yitwa iminota itatu gushika ku mugicugu kandi giye twabona abo bayuda binjiye mu gihugu cabo hariye ubu ubu nyene muri Palestine ivyo byaravuzwe n'Uhoraho yuko bo bikoze imbere y'ukugaruka kwiwe kwa kabiri bazobikora mwene data ngaho undi munsi agiye muri Isirayeli yabajije ikibazo ati ndashobora kuja hariya kandi baramwankiye Isirayeli zoza nk'igihugu atari umuntu ku giti ciwe igihugu kizovuka kizoza nk'igihugu ariko raba abo bayuda bagowe bamanuka hariya muri Irani n'ahantu hatandukanye mwarabisomye mu kinyamakuru Life ntibashaka kuja mu ndege zabo ntibari bwigere babona nimwe barimisha amasuka ashaje y'imbaho ni bindi bavutse yemwe umwigisha wawe yasohotse hanze acavuga ati rindira gatoya mbega umuhanuzi wacu ntiyatubwiye igihe tuzosubira mu gihugu cacu uko twogendera ku mababa y'inkuku mayoyo mana weyo akandi baraje maze bafata indege za twabaraduga umuhanuzi ntiyarazi ko zikoreshwa n'amamoteri zasa gusa n'inkuku maniniya kandi zagendera mu kirere n'inkukuma. Rero umuhanuzi yavuze ati igihe muzosubira aho hari haheze imyaka ibihumbi bibiri n'amajana atanu, ewe mani imyaka ibihumbi bibiri n'amajana atanu iheze, igihe bari barajanywe nk'inaganyagano n'abaroma kandi bagasanzarira ku miyaga y'isi. Yavuze ati sinzobibagira, nzobagarukana ubugira kandi ariko ngiye kubahumisha amaso. Rero abanyamahanga, nshobora gufata ihanga muri bo hariya kubw'izina ryanje, nshira izina ryanje kuri bo. Igihe uwo munsi uzorangirira, nzosubira ndabegeranye, kandi igihe bazosubira iwabo bazoba ku bintu nk'ibi. Kandi Yesaya yarababonye bahagurutse bajabutse, yavuze ati ku mababa y'inkukuma. Uwo mwigisha ashaje yahagaze hariya amaze avuga ati umuhanuzi wacu yavuze ko botashe mu gihe cya nyuma ku mababa y'inkukuma, barayuriyemo. Kandi igihe bamanuka baja hariya batwaye amashaje, abashaje impumyi n'ibimuga hejuru ku bintu byabo, bagenda bagiranye ikiganiro nabo ndafise neza ku ibande. Bavuze bati mbega mutashe mu gihugu cyanyu mu gupfira ngaha mu gihugu cyanyu? Bavuze bati oya, tuje kuraba Mesiya yo mwene Data. Namaki kandi amashengero yabo ntiyaronse inyishu. Namaki turi mu gihe cy'iherezo, mwene Data igihe imice yo ku mugoroba iri kwiraraka sa ubushobozi bwa mpemu yera bugagaragaje mu ishengero ubugira. Kandi cyo kimwe nuko byari bimeze mbere na mbere, umuhanuzi yavuze ati hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba. Ishengero ntirizi impamvu iko rikoraniye hariya, ntibaronse inyishu igisasu kirimbuzi cyaba ronke y'inyishu hariya yamara atankeka kirayifise. Ariko turi mu gihe cyo kukagoroba, igihe kirarenze gusumba uko tubyiyumvira atankeka. Abamajusi baduga bamanuka barabara ntibari bafise inyishu. Habaye iki? Habaye amaherezo tubona yuko batanguye gukurikira ibigihe byashika hariya. Ntibashobora kubona inyishu mu gisagara mu karere kabo kidini. Oya, nta nubwo bari bafi babifise ubu. Ikibobo Yerusalemu ntibari bazi na kimwe mu kutagira ikimenyetso cy'insigabwenge. N'ubuhe bwoko bw'ikimenyetso cy'insigabwenge uri kuvuga? Yo, twabonye inyenyeri igihe twari hariya mu buseru uko twarayikurikira. Iri hehe? Sindayibona, yemwe ntituzi na kimwe kuri ibyo. Akwari ugushitswa kw'ibyanditswe neza na neza, ariko ntibari bafise inyishu hagati mu migwi yabo y'idini, ntayo bari bafise uno munsi. Uko kuvuga mu ndimi ni giki? N'umugwi wabo w'abantu biyadukiza bakize indwara kandi bakora ibyo bitangaza byose n'ibindi, kandi bavuze induru barira. N'ubwoko bwose bw'ibintu byose umengo barabikora muri Bibiliya kera. Ubuhumbyi nta na kimwe kuri muri ibyo. Ntibazi na kimwe ku bintu by'insigabwenge. Kuki aha biraza? Ntibakuriye umuco w'inyenyeri, ntibakurikiye umuco w'inyenyeri. Umuco w'inyenyeri indangamerekero y'Imana kuri uwo muco utunganye. Yo, iyobora mu burengero iracabandanya. Turongore kuri urya muco utunganye we nyenyeri ya Betelehemu. Twabonye inyenyeri yiwe ngaha mu burengero gusa. N'ubuhe bwoko bw'inyenyeri? Inyenyeri y'ishengero ryiwe mpemu yera gendera mu bantu. Twabonye inyenyeri yiwe none twaje kumushengerera. Amina. Uko niko biri abagabo b'abanyabwenge, abagore b'abanyabwenge baciye bugufi mu mitima. Twabonye inyenyeri yewe kandi twaje kumushengerera. Yo, ntibari bazi na kimwe ku bintu by'insigabwenge, ntibari bazi na kimwe ku mico n'ibindi, ntibazi na kimwe kuri ibyo. Byarabanyiganyije atankeka. Nico kimwe no munsi, ntibari bazi na kimwe kuri ibyo. Yamari imigwi y'amadini, ntibari bazi na kimwe. Nta nubwo bari bazi ico aricyo cyose kuri ibyo. Uno munsi murabe ndakunda ibiyo, ibi ni byiza. Igihe cyose bamaze bari mu karere kabo k'amadini nyenyeri, ntiyigeze ibiyereka. Yarasohotse ku marembo ya Yerusalemu kandi yagumye hanze. Mwene Data, yagumye hanze mu gihe cyose bagendera muri ako karere k'amadini. Mbega ari hehe? Atankeka mwebwe abungere mwotegerejwe kumenya ikintu kinaka kuri yo. Ibi byose ni biki? Mwebwe abagisha na mwebwe baherezi na mwebwe abamethodiste, batista, abapresbiteri, abakatolika na mwe mashengero ya kera gutyo, atankeka mufise inyishu yabyo. Ari hehe? Yo, mana we, murabona? Ntibazi na kimwe kuri yo. Kandi abari mwo hariya bagumye mu mwijima wabo kugeza aho bazohasohoka. Kandi ubwo nyene bamaze gusohoka igisagara, inyenyeri yari hariya ubugira. Kandi mani shimwe nimupfiwe bantu banje mwe niko umwami yavuze mupfe ibaburoni urutsatsane nimupfe muri zanemera zanyu nibindi cy'uburyo bwose bwite nzobakira niko umwami avuze ntimukore ku bintu byabo byanduye ibirori byabo biteye isoni mu ishengero n'amakarata n'ubwoko bwose bundi bw'ibintu n'intambo hano ntagiye kinini yagiheze mawe yarampamaga yavuga ati biri manu kuze ngaha gatoye niyumvira yuko yicaye hariya mu ishengero ahantu hanakiri joro naramanutse navuze nti namaki yambampamagaye hasi hariya kandi hano hari ishengero rininiya ry'abametodiste haruguru ngaha muri Indiana hariho umunsi mukuru wa rock and roll muri ryo kandi barabacice umwungere yavuze ati ni kera cyane ishengero metodiste ryari ryaribagiye ubugenegene bwiza bwa rock and roll bwuzuye amadayimoni ntibazi na kimwe cerekeye imana ntibazi byinshi ku mana nk'umuhotanto yomenye ibyerekeye ijoro ryo muri Egiputa bagusa ntibasumbye urukwavu kuba gomenya rwo ibyigibirato byo mu rubuga byo mu rubura igihuje ahantu aho ikintu cyonyine uzi teolojia gusa nemera akanaka yakozwe n'umuntu iyo ni inkomezi zampemu yera zinjiye wakira umuhanuzi w'Imana kiri ingabire y'Imana yampemu yera maze murabuka intambo za rock and roll ushobora kuronka mu ishengero zingana subira ku butumwa bwiza John Wesley yavuze maze murabi mushobora gusanga muko bingana mwegere kure y'inzira zitaroranye subira kuri John Wesley cyangwa ababatiste subira kuri Martin Luther ariko mbega niki nta kintu bazi kubijanye n'ibintu by'insiga bwenge uyu munsi kandi nibyo ishengero metodiste nta kintu rizi kubijanye no gukira ingwara kuva ku mana igihe Yohani yari ahagaze hariya yigisha gukira ingwara kuva ku mana bamwe muri bo mu ishengero ryo hejuru mu Bwongereza baraje maze baramukekeza bare kuri imbwebwe umugwi w'imbwa zihiga yamutunze urutoke mu maso maze avuga ati izuba ntirizorenga ku mutwe wawe inshuro zitatu urampamagara ngo ngusengere yapfuye iryo joro ahamagara John Wesley yaze kumusengera kuko ishengero metodiste ridasubira muri ibyo bugira kandi kubera iki kuko ryapfuye ntibyo mufise ubwoba bwo gusubira kuraba muri icyo gise kubugira kandi kuko kizohishura ibyaha byanyu ndabahamagariye mwe ba metodiste subira kuraba kugise kubugira kandi ndabahamagariye mwaba metodiste gusubira kuraba muri ako gase kubugira kandi namwe aba presbyteriano n'abandi bose mwe ba pentecoste ba katolika n'abandi mwese subira murabe ingabire y'Imana ya Noheli ubu subira murabe ako gaseke mute agasanduku maze mufate akaganuke muje kure yugukayangana kwa Père Noël mugaruke ku ngabire y'Imana mugaruke kuri mwemu yerayo ndazi yuko azohishura ibintu ibyo ariko ibyo nibyo mukeneye guhanagurwa kozwa ndazi yuko ibyo bigoye cyane abantu bamwe ariko dutegerezwa ku murongo ni jambo ry'Imana ego mugenzi ni byiza kuri mwebwe nibyo ego babari bazi yuko hari ikintu kitagenda neza igihe bashikira ico gisagara amazi umucuka zima bakimara kwinjira mu iti n'umuco warazimye niyihe ngorane batangura gusemerera bati hari he atankeka ndamubona ngaha iri ni dini rya kera ryabaye ngaha kuva igihe kirekire n'umurwa mukuru w'amadini igisagara cya Vatikano rero neza na neza notegerejwe kumubona ngaha hari he uwo Kristo yavutse ko ari bavuze ko ari wa wundeje umunsi n'ibihe bidashira ari he umwe yavuga ati hazoba umuco mu gihe cy'akagoro hari he uwavuze ati ibikorwa nkora namwe muzobikora ari he nuko umuco uguma hanze gusa bavuye muri ibyo bintu bagiye hanze y'igisagara aho umuco wasubiriye kugaragara hazoba umuco mu gihe cy'akagoro atankeka muzobona inzira y'icubahiro muri iyo nzira y'amazi niho hari umuco uyu munsi mwahambwe mu izina ry'agaciro rya Yesu Kristo abato n'abakuze atana bakumwihana ibyaha byanyu mwemu yera zo kwinjira atankeka imico yo kukagoroba yaraje n'ukuri kw'Imana na Kristo ari umwe ego mwene data ego mugenzi mwihana ibyaha byanyu mwemu yera ingabire y'Imana inzira atankeka ari ku rugi avuga ati reka ninjire niwareka nkinjira nzosangira nawe nzoguhishurira ibi bintu nzokwereka ibisinsiga bwenge nzogukiza ubugwayi bwawe nzokwitwararika ibi bintu byose ku bwawe niwareka gusa nkinjira igiseke cingabire y'Imana gitekeye mu buryo bwa mpemu yero uyu munsi cari gitekeye ico giye kandi citwa umwana w'Imana igiseke cingabire y'Imana carafashwe gusamaze gisubira gutekega ubugira kandi kiragarukanwa amina cari gitekeye mu mwana w'Imana ico giye gitekeye mu bana b'Imana uyu munsi bitwa ishengero nivyo igiseke cingabire y'Imana gitekeye ku bantu kandi baracanse uyu munsi kurya nyene baracanse kijya gihe namba bita nyene urugoberi Seburu mupfumu kuko yashobora kuronka ivyiyumviro ntibazorushiriza kubita gutyo bitanye n'urugo yo mana we reka tubirabego abamajusi barayakiriye barabakene kandi baciye bugufi kandi bari babonye umuco udasanzwe ikindi kintu nshaka gushika ko nga kandi gihe babona uwo muco mbega igingene banezerewe bibiliya ivuga iti baranezerewe umunezero mwinshi uhebuje yo ndiyumvira yuko bavuga iki nduru gatoye mweho ntimubyiyumvira ndiyumvira ko gusa rero naba abonye ko bamaze igihe kirekire cyane bari muri rirya dini rya kera hariya bagerageze kurondera ikintu kinaka ata kintu kiriyo igihe bashika hanze y'irembo babonye uwo muco wa mpemu yera usubira kwaka hariya noheri y'ubwiza imanuka kuri bo baranezerewe cyane bagize umunezero mwinshi uhebuje ikindi kintu nshaka kushika ko nga kandi igihe babona uwo muco mbega ingene banezerewe bibiri ivuga iti baranezerewe n'umunezero mwinshi uhebuje yo ndiyumvira yuko bavuga kinduru gatoye mwoho ntimuvyiyumvira ndiyumvira uko gusa rero babonye ko bamaze igihe kirekire cyane bari muri rirya dini rya kera hariya bagerageza kurondera ikintu kinaka ata kintu kiriyo igihe bashikaka hanze y'irebo babonye uwo muco wa mpemu yera usubira kwa kariya irya nyenyeri y'ubwiza imanuka kuri bo baranezerewe cyane bagize umunezero mwinshi uhebuje yo umuntu akora iki iyo anezerewe birenze akoriki mukoriki kurukino rw'umupira iyo munezerewe birenze yo musemerera muti we bisbam akoze ibintu byiza ha 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 ho 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 murabona kandi rero iyo ronse umunezero mwinshi uhambaye hanyuma ugasemerera amashimwe haleluya umwamashimwe ivyo umunezero mwinshi uhambaye ngirya inyenye turongore yo tujane kure yayo madini kandi uturongorere kuri urya muco utunganye uburongozi buja iburengera zuba buracabandanye turongorere ku muco wawe utunganye bandanya gusa inyenyeri yategerezwa kurongora ku muco amaherezo yagumye hejuru y'umwana igihe bobo kandi minota mike ni byiza ni byiza yiyeretse abarobyi bakenye yarahishuwe ico giseke cari muri ico cahishuriwe abarobyi bakenye batize batigishijwe yihishuriye abagabo batashobora kwandika amazina yabo ubwabo ntibashobora kuba umudiyakoni cange ikindi kintu mw'ishengero ntibashobora kuba ivyo ntibari baziritse yo mana we bari bateye ubwoba rero yihishuye kuri abo batabereye abanenwa yihishuriye kuri abo badakunda kubarwaye bari bakeneye gukira abari bafise ishaka ryo kuraba muri ico giseke ngo babone ibyacu yarabihishuriye n'abashonje yabagaburiye imikate n'amafiyo twoshobora kuguma hamfise ibintu byinshi byanditse kuri ibyo ariko dutegerezwa kubisimba murabona yihishuriye abo bantu bose badakundwa mu gihe atanumwe yabashaka babita abashikuzi yarabihishuriye ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ego mugenzi ku badakundwa abadakenewe arabarwaye kandi bakenye abashonje yarihishuye ego ariko ndiyumvira uwundi muntu ashonje umunsi umwe hari umugabo yari ashonje yitwa Pawulo Sawuli icyo gihe yari mu nzira imanuka ija i Damasiko ashonje ntiyari azi icyo akora yashaka guhira icyo akorera Imana uwo muco waramanutse umukikuje uti Sawuli umpigira iki yihishuriye Pawulo yari afise umutima ushonje ku mugore w'ingeso mbi bari kuri Baraba yaciriwe ku iteka yarihishuye nivyo ku mugabo w'umutima ushonje ku mugore w'ingeso mbi kuri abo bose bari baranenywe niyumviriye urya mugore atazwi dufata akanya gatoya kubwiwe ndabasabye munyihanganire umunota umwe gusa Simoni umufarisayo wo muri Bibiliya iyo yashaka kumenya iyo ngabire nawe ariko yashaka kuyimenya kubwo ubugunge bwiwe bwita intumbero ziwe zo kwikunda umufarisayo none yakoze iki yagize urubanza rukomeye yiyumviriye ko ashobora kwinezereza Bibiliya inkuru y'ubutumwa bwizi turatubwira ubu birabe umuntu umwe gusa imbere yuko duheza hariya hayavuze ati yari kuzana Yesu kubera yuko sinibaza yuko umufarisayo yakunda Yesu cyane kuko ntacyo yari ahuriye ko nawe yari umufarisayo ashaje abu shite kandi yayanka Yesu rero yiyumviriye rero ko yamushikana hariya akamukinisha gatoyi ngo arabe namba yari umuhanuzi by'ukuri canke atari byo rero bamutumye ko maze bamusa bakuza amutwara ubutumwa umutwara ubutumwa araza ariruka nkumbure yutse uyu mukungu ngo nibindi byose agenda tuga hariya hanyuma hagarara iruhande Yesu ashobora kuba yari yamyaza ahantu abantu kandi abandanya yari arusha ashobora kuba ari Petero yavuze ati ntushobora kumubona uyu munsi yavuze ati ariko mushinga ntaye data buca ni mwigisha Simoni numwungere w'ishengero rinini rya hepfo Yudaya basha wewe yatumiye shobuja ngo aze kumuraba yo mbega izina rinini bizomuha murabona mukwiye kumuraba yemwe yavuze ati ndagutwara ndabe ica vuga hanyuma rera ca mwisinzi ry'abantu kandi zuba ryari hafi kurenga Yesu arushe kandi ananiwe nonehe ubutumwa araje kandi we waho ku imbere ya Kristo yo namye nibaza kenshi kibazo uwo yatwara ubutumwa yari afise ni iki kitagenda neza muri we guhagarara hafi ya Yesu nk'uko ariko akaguma afise ubutumwa bw'umufarisayo data buja ashaka kuza ukamuraba urini utsi n'ibindi afise urubanza ha hepfo ashaka kuza ube umushitsi witeka yo esi cyo ku nkirira Esi cyari kumpa nkirira ubwo butumwa nkaba hafi yihuko namwe mwese uko sinigeze niyumva ibyo kumufarisayo yavuze nari kugwa ku birenge byo nkavuga nti yo mwami Yesu ngirira imbabazi cyewe umunyabyanizera ko novuga ibyo namwe si uko ukuntu yahagaze hafi ya Yesu nkuko ariko yamara nkakanka karyo ko gusaba guharirwa ibyaha byiwe kandi yari hafi yiwe nkuko oya yari afise byinshi yiyumvira yari umukozi yategerezwa gusaba umufarisayo kandi Yesu yewe jewe Yesu nubwo yarashushe kandi ananiwe kandi yarazi ko yamusuzuguye kandi amwanka yunamitse umutwe ati nzobaho ariho ndi iyo avutse ko azoba ari hari ni hazoba ari hari ntugire ikibazo ni hazoba ari hari nta kintu na kimwe kizomuhagarika rero bashatse hariye bashitse hariya hepfo uwo munsi kandi bari bishe inyama zabo zose zibyibushe hanyuma bazana imivimyu yabo mishasha n'ibindi byose kandi abakene ntibari bamerewe neza iruhande yabo ho bari yo iyo botsi inyama zabo zinka hanze ibintu mbega kamoto keza barya bantu bakenye bahagaze aho hanze bishwe na mero gusa ntibashobora kwinjira oya mugenzi yamara ivyo byari byarurangiranwa gusa hanyuma rero bo bahagaze hanze kandi bari bafise iyo mizabibu n'ibindi bintu byose mu gihe cyo kumera neza canke imizabibu yuzuye kandi ako kamoto keza k'imizabibu yarwabizi iyo isosa n'ibintu byose yari afise imivinyu yiwe mishasha n'ibintu byose kandi namye nibaza ingene Yesu yinjiye hariya batamubonye murazi yemwe igihe umuntu mu buserukana gutumiye nguze mu nzu yiwe murazi ko ari abantu bahambaye kubwo kwakira abantu beneza rero abantu muri iyo minsi igihe bagendagenda bari bambaye ibirato by'isandari kandi igihe babikora murumva ku byerekeye ukoze ibirenge ivyo nivyo dukora hano mu kwibuka ivyo byari itegeko igihe umuntu munaka yagusaba kuza mu nzu iwe byo baye nkuko bo kuramukije kurugi kandi rero baronse ikintu kibita akazi kagayitse k'abantu bose bamwe bo muri bo banyonga ibitwazi bamwe muri bo barateka kandi bamwe muri bo barabakura murazi kandi bamwe muri bo barabakevye kandi ariko umuntu yahembwa amahera makeye mu bikorwa byo mu nzu yari uwotsi birenge kandi mwibaze umwami yaje yari uwotsi birenge ibirenge kandi rero duca twibaza ikintu kinaka twibaza ko turabantu nimumwitegereze yoza ibirenge by'abigishwa barovyi abarovyi bacafu yabungere n'abandi yabogeje ibirenge kandi hano urya yoza ibirenge akengeretse igihe yinjiye mu mwango bo kogeje ibirenge byawe kubera wabufise umukungu ngo nibintu kubirenge byawe kandi kandaho wagendeye murazi mu mabarabara arimwe umukungu gwa hamafarasi nibikoko byari murazi kandi byatera umunuko kuri wewe hanyuma rero rirya zuba murabizi ryakugera ku izosi hanyuma rirya zuba ryo muri Palestine mishwara yaryo riraturira rero igihe bashika kurugi bashiri ibirenge byabo hanze baboza ibirenge byabo hanyuma bakabambika bakabambika ibirato byogejwe bakabibaha hanyuma bakabambika ibirato nku mutoya umugore yambaye uno munsi ibirato byo mu gitanda murazi rero ibintu nk'ivyo bakabibambika hanyuma rero bakoza ibirenge byabo kandi rero bari bafise icyo kwihanaguza ku bitugu byabo none rero niki yakoze yahanaguye umukungu wari mu maso yiwe hanyuma bafa bagafata amavuta atamira nayo n'ibintu bizimvye abatunzi bakoresha umugabekazi wo mu bumanuko yarazanye maze yaha Salomo akozwe muri pome yo mu buseruko nk'ishugwe ishugwe ritoya rya pome kandi byava hariya bizimvye kandi bafata uwo mukebe maze bakawuya musuka mu maso amavuta nkayo kubera zorga sozi ryabo ryabari ryahiye nibindi bafata igitambara cyo kwihanaguza hanyuma bagahanagura nkuko hanyuma rero baca biyumva neza rero ico nico kintu cyonyene mbere wozi birenge akengeretse yarabatora maze akabashira hariya nkuko kuko ntibo kwiyumvise nkuko baje mu nzu y'umuntu aho buhurira n'abaperesi bahambaye n'abandi nkuko bamota nkuko bo babamye mu ruhongore rw'amafarasi kandi ba buzuye amavuta izuba ryabaturagaje mu maso yabo hose baca biyumva neza hanyuma igihe binjira barahura kandi igihe bakora iminsi yose mu guhakaza umushitsi uko guha ikaze barakuramutsa nk'uko mwene data Ed boshobora gukora mu ntoke nk'uko hanyuma bagashira yobo yabo baraguhaguruka umwanya mutoye ndabereka ikintu kimwe babashira ko amaboko kuri bo nkuko hanyuma bagahindura amaboko uko niko babigira iyo yari ikaze rero waba ubaye umuvukanyi waca wiyumva neza ibirenge byawe byari byogejwe wari usizwe neza hanyuma ikintu gikurikira yakora barasomana ku izosi kandi ibyo byabaha ikaze ikintu cya nyuma bakora kwari ugusohana ikaze mbega muri ukayuda soma Yesu uko gusoma ku ikaze yavuze ati kuki wakoze ibyo mugenzi murabona yari azi umutima wiwe rero barahana ikaze ntiwiyumva neza winjiye n'umukungu w'uwo munuko wa kera mu maso yawe no kubirenge n'ibindi yo mpuzu yikwega hasi ihitana uyo mukungu gukawo woba uri kuragenda igihe waba uri kuragenda ntibi yumvamwo icyo gukora binjiye ariko igihe waba usa neza kandi igihe yaseruka kandi umushitsi wawe wari umushitsi witeka kandi igihe yaseruka hanyuma bakaguha ikaze maze bakagusoma ku izosi yemwe waba rero uri umuvukanye injira ukaza muri frigo ukaja muri frigo ugatora umukati ikintu icyo ari cyo cyose rero wari wahawe ikaze ngo winjire ariko ni gute Yesu yinjiye hariya adakorewe ibyo byose murabona yari yicaye mu mfuruka n'ibirenge byanduye ubutahawe ikaze nkumbura abafarisayo bariko baganira ku bindi nk'uko mubizi ntibabonye Yesu yinjiye icyo nicyo kibazo mu mashengero no munsi amashengero menshi y'abafarisayo inkomezi z'Imana zirinjira hanyuma ntibazibona murabona yoshatse kugira ikintu kinaka ariko ntarigera ahabwa ikaze kandi nguwo rero hariya hejuru birashoboka yuko aravuga ibitwenza kandi binezereza na pastori rabi munaka hariya hejuru ntibigeze babona Yesu kandi yari gucengetera kinjira hanyuma akicara ahantu hanaka mu mfuruka ndashobora kumubona hariya afise amaguru acafuye izosi rifise utuntu nta mu kumusoma ku izosi ku ntako yo mbega ibyo ntibibatuma mwiyumva ukuntu runaka Yesu afisa amaguru acafuye bamuhanagura hariya hejuru Yesu Yesu bavuga bati Yesu afisa amaguru acafuye yicaye mu mfuruka yo mana we yashobora gute nta muntu yamwitaho ariko mu mara ya mutoye yo mana umugorazwi nabi yabaye nkumu nkubuca harya birashoboka yabi birashoboka yuko yari nta muntu mu gisagara abantu bose bari bagiye kuri uwo munsi mukuru abantu bavugangwa bose rero ibikorwa byiwe ntivyari bimeze neza rero yabitoye ibiki ngaha hejuru akunzi y'umufarisayo rero yaratutse hejuru hanyuma birashoboka arabiye mu dutoboro twuru pangwa araba hirya no hino yo mana we yabaye nkuraba mu mfuruka yamubonye yicaye hariya yunamitse umutwe amagura acafuye izosi ririko utuntu ntiyahawe ikaze nta muntu yamwita ariko yarahishuriwe yo ndashobora kumubona yihanagura mu maso yiwe hanyuma aravuga ati yo bari we ni wa mugabo nyene yakijije umugore nka jewe igihe kimwe igihe yatabwa hanze n'ishengero kandi bari bagiye kumwicisha amabuye kandi yavuze ati mukenyeze abagirizi bawe bari he urya tegerezwa kuba ari we murabona ukwizera kuzanwa no kumva kandi yari yahishuriwe yuko uryariwe yaravuze ati ariko murabe ntiyahawe ikaze arafise amaguru acafuye nago nokora iki kubw'ibyo ndi umugore kandi bishitse nkagenda hariya hanyuma mvuga ikintu kinaka none baca banshiburira hanze muri birya byuma ubu ndi umugore azwi nabi kandi we arashobora kumenya yuko nzwi nabi ariko yuko nari umugore mubi rero nokora iki kubw'ibyo ndashobora kumubona ahindukiza azunguruka avuga ati yo ntegerezwa gukora ikintu kinaka ntiyahawe ikaze ariko ikintu kinaka cambishuriye yuko iyo ari yo nzira yonyine nzorongeramwo ubugingo ngaho rero yo mwene data ndashaka kubona ikiri muri kiriya giseke ndazi yuko harimo ikintu kinaka kizobabarira ibyaha byanje naho ndi umumaraya naho ndi mubi ndashaka kuraba muri ca giseke ca noheri ndazi yuko hari ikintu kinaka muri iyo akubwanje hari ikintu kinaka ku muntu Yesu uko n'ukuri mugenzi munyavyaha hari ikintu kinaka ku muntu akira akina kamari hari ikintu kinaka ku mubeshi hari ikintu kinaka ku muntu wese hari ikintu kinaka ku muri kino giseke ca noheri ku bwawe ntugite ku ruhande ni gute umufarisayo umusazi yatoboye yatoya akagozi hanyuma ata ingabire mbega ikintu kibabaje nguyu araje aricaye hariya hejuru kandi uyu mugore mutoye birashoboka ko yagiye pfomura muhiraho yaba yatutse ingazi za kera hari yarashikiriye ububiko bwiwe cyangwa ikindi kintu kinaka nyuma atora amahera make yavuze ati yo nokora iki rero rindira gatoye ni byiza nuko no byihoza kuko araza kumenya yuko ndi umugore azwi naba ariko nibyo ni byizigiro byanje byonyine nicyo kintu cyonyine nshobora gukora nta butumire mfise kuri uwo munsi mukuru ariko ntegerezwa kumushikira nyono shobora ako no shate kwa bantu bobona iri joro mushikire canke uhone mushikire canke uhone nitandukaniro irihe bizana witwera wikumbagaza hasi canke gutabwa hanze canke ni ubuhe budasa mushikire ibyo byizigiro byawe byonyene nibyo yamanutse fata ibi ndashobora kubona umwe barya bayuda hariya epfo bavugana yuko ubudandaza ntibwari bumeze neza yicaye hariya inyuma harura amahera yiwe umuntu wese yagiye ku munsi mukuru n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose uyu mugore yarinjiye rero uri kurakora iki nga yo sokoye ya denariyo y'ikiromani ku meza badandariza ko nk'amahera 30 ushaka iki mupfasoni murabona ibyo byazanye ubudasa yabonye uwo yariwe ariko igihe yamubonye afise amahera ibyo byari bitandukanye murabona iyo ni isi no munsi urafise amahera ni wewe muntu uhambaye utayafise naho ntacumazeyo ibyo biratandukanye ushaka iki ndashaka umubavu mwiza cyane mwo bamufise ayo niyo mfise gusa rero ndayaharura ibice 30 yari imirongo 40 yo ego ayo aragura kino gicupa ngaha niyo ya mbere kubwiza ndayafise upfutse yuko ushaka kugura amavuta ndayafise nshaka ico gicupa cyose niyo yonyene yarafise ivyo nivyo utegerezwa gukora mwene data bisaba buri cyaho ufise bisaba ikintu cyose ufise ariko ubushaka kubitanga rero yasungaraye hejuru y'urugo ndashobora kumubona hariya aramujya aramubonye yicaye hariya atarakorwako kandi umupastori w'umufarisayo hariya hejuru aracari ko aravuga ibitebo vyiwe n'ibindi hariya hejuru hamwe n'abandi bose babandanya bavugana kubijanye n'ikintu kinaka gihambaye ahantu hanaka batazi batabonye umwami wacu mwiza yavuze ati nshobora gute kwinjira rero ubu ndamubona sungarara neza aratutsa aho yari kandi aramuravye ndashobora kumubona mosozi akorora mu maso yiwe na maso yiwe manini ya yinginagina araba hejuru kuri we nk'uku hanyuma yuguruye ca gicupa akuramwo amavuta yasuka ku birenge byiwe ntiyari kure Yesu yicaye afise ibirenge bicavuye uvuga uti nanje noshoboye ni kukata cubikorako re afisi zina ribi kuruta yandi yose abaho mu gihugu muri iki gihe uwera yikumbagaza hasi umushikuzi w'umusenyi ni kuki atacubikorako haguruka amazi uvuga uti nzocana n'abakeyi bakengerewe mu bwana nditeguye kwakira kirya giseke yasutse ayo mavuta ku birenge byiwe icuma cose cabonesheje cabonesheje nayo yaratsinze nta kintu na kimwe cyiza birenze kuri Yesu mumuhe ibyanyu byiza kuruta ibindi mumuhe ikintu cyose mufise ubuzima bwawe ubugingo bwawe kubaho kwa umwanya wawe ibyo ufise byose bimuhe kandi yica yaraba yarahagaze hariya yo mana we yasutse ayo mavuta ku mutwe wiwe hanyuma ashikira hepfo ku birenge byiwe kandi aratangura yo yatukije ibirenge byiwe kandi aravye byari byanduye nta kintu na kimwe yarafise rero ya yagumye yiyumvira ku vyaha vyiwe maze avuga ati atankeka aracaraca kunshira ku iteka rero igihe yashira ayo mavuta ku izosi ryiwe maze akarisiga rero yarunamye hariya kandi afata ibirenge vyiwe hanyuma yikubise hasi yatangura kurira ati yo ndi umunyavyankuku kuja imbere y'uyu mugabo ndi umunyavyankuku hanyuma ara yaravye hejuru amaso yiwe manini ya meza yiyumviriye ati araja kunyirukana muri iki cumba ariko ntiyigeza nyiga nyiga yarica gusa maze aramuraba yo ndakunda ibyo yaricaye gusa maze aramuraba yo araza umutima wawe ndashobora kumwumva ubunye nasoma neza ibyina mu byiyumviro byanje arazi ko ntari mwiza ndazi mwandabitse mwama ariko sinshobora kwihanganira kubona n'ibirenge byanduye sinshobora kwihanganira gusa uri byizigiro byanje wenyene sinshobora kuvyihanganira mbega amazi meza kubw'ibirenge vyiwe yo amosozi yo kwihana yo umutama w'umufarisayo ntiyashobora gutanga ikintu na kimwe hinsha amazi amosozi atemba ku matama yiwe rero yatanguye kubihanagura kandi asoma ibirenge vyiwe yo yari umwami wiwe yasomire ibirenge vyiwe nta gitambara yari afise co kuvyumutsa rero ndibaza ko imishatsi yiwe yitsinze yari yakoze hejuru ku mutwe wiwe itegereze kuba yaraguye hirya no hino yafashe imishatsi yiwe atangura kuyihanaguza ibirenge kandi asoma ibirenge byiwe mwamurabizi ko ndi munyabyaha ndanka kuba ngaha imbere yawe gutya ariko sinshobora kwihanganira kumubona kubona n'ibirenge byanduye yo mana we Yesu n'ibirenge byanduye atahawe ikazi atakumusoma mu kwizosi ariko arasoma kandi ibirenge byiwe mwami wanje yewe mwami ndindindi ndumunya byahurazi ko ndiwe mwami kandi ko nko muri uwo mwanya mutama umufarisayo yarahindukiye yavuze ati ubu murabe hariya burya n'ubwoko bwabo bagenda n'abafise icyo bita mwemuye hera murabona ntibahindutse murabe icyaricyo murabe ubwo bwoko bw'abantu yifatanya nabo muvuga ko ari urya mwemuye hera n'ugukira izi ndwara kuvuye ku mana iki ni giki imyanda yo mu gisagara atanke kuwo niwe byahishuri warazi icyaricyo muri karya gaseke arazi umwanya wonyine kuruta ikindi gihe cyose yashobora gushika ahantu ahariho hose ntiyashobora kumanuka ku mufarisayo yo mwirukanye mu ishengero ntari ku rugero rw'umukwi wabo ariko hano hari ishyirahamwe kubw'umunyabyaha ndanezerewe kubw'ibyo hariho ikibanza umunyabyaha ashobora kuzamo hariho amavuta asomora Igeliyadi azotuma ibikomere bikira yarababonye yashaka kumenya irya ngabire kandi yasoma ibirenge byiwe umutama umufarisayo yavuze ati aha yemwe nkuze ngaha nguyu muhanuzi wanyu murabona iyo abo ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'umuhanuzi yari kumenya ubwoko bw'umugore yari kwarotsa ibirenge byo araba hari ya muravuga ivyo gushikuza barasugugije inzu barobye inzu yanje Yesu ntiyigeze avuga ijambo yarahagaze gusa maze yitegereza uwo mugore rero haheza akanya gato yari atisha umufarisayo mwiza yari kwarayiyumvira ko bw'ivyo yarahagurutse urya mugore ndashobora kumubona yoyoyo nguyu umwanya wanje araja kunshira iteka araja kunyirukana muri iyi nzu murabona ahagaze araba gutya yiyumva neza ubu ibirenge byiwe byogejwe na moto zewe ma fata yanje ibirenge byiwe byogejwe na marira yo kwihana umutima w'ukuri naho yari uw'ingeso mbi nk'uko yarari ayarameze uyu mwanya wonyine yari ku isoko yashobora kuba yogejwe ateye nguwo yicaye hariya mu maso ndashobora kubona aho amosozi yaciye mu maso yiwe gutya kandi yaciye imirongo ahantu hose imishatsi yiwe yizinze yose yamanitse kandi yuzuye amosozi kandi yandujwe n'ibirenge byiwe yari ahagaze hariya yibaza ati mbega n'iki kigiye kuba araja kunyirukana araja kubasaba banshire mwibohero kubera naje ngaha yarahagurutse gutya maze avuga ati Simoni ndafise ijambo ryo kukubwira warantumiye mu nzu yawe kandi igihe ninjira ntiwigeze umpa amazi n'amateye ibirenge byanje naje nari kuvyiyogereza jewe ubwanje ariko ntiwigeze umpa amazi yewe man ntiwigeze umpa amavuta yo gusiga inzozi ryanje igihe ryariko rirasha ntiwabikoze Simoni nta nubwo wansomye kandi ngo umpe ikaze ariko uyu mugore yogeje ibirenge byanje n'amosozi yiwe kandi yasomye ibirenge byanje kandi ntiyahengesheje kubikora kuva ninjiye ngaha ndafise ikintu bikeya ndakugaya Simoni ariko we yari umuhanuzi canke ntiyari umuhanuzi ndamubwiye ibyaha byiwe byinshi birahariwe ewe mana yari biki yabonye icari kiri muri karya gaseke k'ingabire yabonye hari urukundo yabonye hariya uguharira yabonye ibyo yo ukuntu yabonye irya ngabire y'igiciro y'Imana ikora kuri we ukuntu byamutumye yiyumva igihe yabona ko irya ngabire y'Imana yari yakwiragiye kuri we ibyaha byiwe byahariwe ukuntu baraba ategerezwe ukuntu baraba yategerezwa kuba yariyumvise urya munsi murazi baraba iyo nkuru baraba irya ntagondwa yari yafashwe kandi yari yashizwe mu mvuto yari agiye gupfa bukeye yari gisuma yari ntagondwa yari umwicanyi yari inkozi y'ikibi kandi ijoro ryose yaguma agenda muri irya bohera kwega imishatsi yiwe kuko bukeye yagiye kumusaraba igihano cyo kwicwa yari gupfa ukuntu imico itariyo yamuca hejuru iryo joro ukuntu atashobora kuruhuka kandi bukeye nta bifungurwa vyo mu gitondo canke ikintu na kimwe azi yuko amaraso yiwe yosanzaye nko hagati mu madubu buno nyene yumva iminyorore iri kwira kwega n'uguhonyora kw'abasirikare ngabo baraje ari bane canke batanu kandi nkumbure ibita yo abasirikare babara abasirikare b'abaroma amacumu akayangana baduga hariya umurinzi w'ibohero munini yayugurura n'imfunguruzo maze avuga ati sohoka baraba yo ntunyice mbarira baraba nta kibazo kihari uridegenzya nigiki ndiki uridegenda byagenze gute ngo ndidegenzya umuntu munaka yerekanye hari y'ico vyategerezwa gusigura kuri baraba igihe yabona iyo ngabire yafashe ikibanza ciwe mu rupfu yumvise numvise cyo kimwe ingabire y'Imana yafashe ikibanza canje mu rupfu ni gute kirya gisuma kiriko kirapfa ku musaraba cajizwemo imisumari hejuru hariya igisuma kiriko kirapfa canezerejwe no kubona rirya soko munsi wa yacu ese noshobora naho ndi mubi nkawe koza ibyaha byanje byose kuva icyo gihe kubwo kwizera nabonye rurya ruzi rwarampishuriwe ibikomere byawe bitemba amaraso byatanzwe urukundo rucungura rwabaye indirimbo yanjye kandi bizoba gushika mfe ibyo nibyo yo mukurangiza nshobora kuvugira uno munsi Noheli sigurikira ikirato y'imbombo zitwa kamer ikirato chimbombo bita vaiselo icupa ry'inzoga bita fao loze chang segram bitekeye mu gipapuro ciza cya Père Noël ariko baranchang baracanka ingabire y'Imana ya Noel baracanka ingabire y'Imana ya Noheri ntibayishaka ndayishaka ndanezerewe ko ndayina yakiriye emwe Imana ishimwe Imana yihaye umubiri maze ibana natwe yanswe kandi ci rwa kwiteka mu bihe byose kandi mbabazi ziwe zishika uyu munsi ku mutima wose ushaka kumwakira muze twunamika imitwe yacu akanya gatoyi gusa ndibaza iri joro muri iyi nyubako muri iki gihe cya Noheli mu rwibutso rwaho haheze imyaka hafi 2000 igihe Imana yatanga ingabire ya Noheli ya mbere ndibaza iri joro namba wo kunda kuraba imbere muri ako gaseke maze ukaraba munyabyaha yuko hatarimwo hariyo umuntu munaka gukunda umuntu munaka yagupfiri umuntu munaka yatanze ubuzima bwiwe ku bwawe wo kwemera iri joro akumukura kw'impuzu y'uruyoya irya mpuzu yandu ye kuburyo bamwita umushikuzi nuwera yikumbagaza hasi yazingiriwe witsingiriwe mu bwawe maze ufata inzira hamwe nabakeye batengeretse n'umwami namburi muri iyi nyubako iri joro ushaka kwibukwa mu ishengero wotuze ikiganza cha wovuga iki joro rya Noheli nzasaba kuronka ingabire y'Imana ya Noe ingabire y'Imana ya Noe ndivyukuri Imana iguhezagire mufaso Imana iguhezagire mu Imana iguhezagire mushikanje Imana iguhezagire Imana iguhezagire uyu mufaso nakiri mutoya nga yego hoba hariyo abandi bakeye bashaka kwibukwa mu isengesho mwami Imana iguhezagire mwene ata ubundi mwami nzofata inzira nsinzokwigera ndakubona wicaye nibirenge byanduye nanje sinzokwigera mpagara nzofatanya nabo nzotsa neza mu bwami bw'Imana nzoba umwe muri bo bakengeretse gumana nanje mwami utse tujane muhiriri joro nzokotse umwanduve kwizina ryawe wotsi byaha byanje mwami reka mbeho ubuzima atari uburyo ndabikora ubu ndiko ndacafuza uwo bwawe ndiko ndagucafuza buri munsi ndagushira ko byinshi reka ngende iri joro akandi hamwe n'amosozi yanje yo kwihana ubu ndaje nciye bugufi munsi y'umusaraba kukwakira nk'umucunguzi wanje nta wundi ahari imbere y'uko dusenga duzi biga kuboko kwawe gusa ni vyiza cyane Mwami w'igiciro tuzaje kuri wewe iri joro umengo barabagore batari bakeya iri joro mwami batugije ibiganza byabo nkumbure nabo bashobora kuraba hasi bamwe muri nk'inkumi mu myaka 10 ningahe gusa batugije ibiganza byabo bo nico bashaka kuvuga mwami ntibashaka gucigwa kwiteka hamwe n'isi bashaka kwakira ubu iki gihe cya Noheli kuraba cyagiseke k'Imana kandi baronka ubugingo butashira ubikore mwami ubunyene ku buryo uja kubu kururira uguharigwa kw'ivyaha byabo ku buryo uja kubugurura isoko mu nzu ya Dawidi yuguruye kubwicaha n'umwandaho abanyabyaha bibira mu mazi menshi bakugwa kudusembwa twabo two ubikore mwamujane nabo muhira kandi ugumane nabiri joro mwami bahubuzima uko bwotegerejwe kumera mwamu bikore ukize abarwaye n'abababaye hagati muri twebwe uri mfashanyo kutagira icyo yifashije mwami urugushoboye gukora aha abandi bananirwa urubuntu bw'amahoro uri ingabire y'Imana kandi turakwizeye duciye bugufi mwami dukurikira inyenyeri y'umunsi dukurikira umuco gushika aho turongorera kuri urya muco tunganye ingabire y'Imana ubugingo budashira mu mubatizo wa muhe muyera ubikore mwami ndabakuragije mwami ubu mu izina rya Yesu Kristo ufata ubugingo bw'abiri joro kandi ubwoze mu marasa atukura y'i Karuvariyo kuko tubisavye mu izina rya Yesu amina Mwami gumana nanje. Mm-hmm. nanirwa kugira undemeshe. Mu buzima, mu rupfu, ewe mwami gumana nanje. Mbega muramukunda n'umutima wanyu wose, irindi rimwe kubera urukundo rwa kera. Ndamukunda, ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere. Ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere. Ubu rero twese ndamukunda kuko ya muze tumutugiritse ibiganza kandi yaguza agakiza kanje. Ku giti Karuvariyo. Ubu ndashaka ko muramukanya n'uri imbere n'inyuma no ku ruhande rwawe ubu. Ndamukunda. Ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere. Kandi yakuza gakijaza kanje. Ku Karuvariyo. Mwese abaronse ingabire y'Imana ya Noheli muduze ibiganza byanyu. Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere. Kandi yakuza gakiza kanje. Ku giti Karuvariyo. Mbega muramukunda? Mbega si igitangaza? Ni byiza cyane mu gihe duhagaze ubu. Jana izina rya Yesu hamwe nawe, umwana w'imibabaro n'agahinda, rizoguha umunezero n'indemeshanyo. Rijana huca hose. Izina ryiza. Yo ukuntu riryoshe. Ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru. Izina ry'igiciro. Yo ukuntu riryoshe. Ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru. Buke bukubu. Jana izina rya Yesu hamwe nawe. Nk'inkinzi ikingira umutego wose. Igihe ibigeragezo, mbega ukora iki ibigeragezo bikoranye? Gukorana. Ongera. Ongorera gusa birya zina gera mu isengesho. Izina ry'igiciro. Yo ukuntu riryoshe. Yo ukuntu riryoshe. Ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru. Izina ry'igiciro. Yo ukuntu riryoshe. Ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru. Ku izina rya Yesu muze twunamike imitwe yacu ubu tumaze kuririmba. Kubise dukubise ibipfukamiro ku birenge byiwe. Umwami w'abami mu ijuru tuzomwambika igitsibo. Igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye. Izina ry'igiciro. Yo ukuntu riryoshe. w'ijuru. Izina ry'igiciro yo ukuntu riryoshe. Ivyizigiro vy'isi n'umunezero w'ijuru.